mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo ubwoko butatu bw'abizera bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham igenekerezo rya 2024 ku mugoroba kwezi ku 11 umwaka w'igihumbi kimwe 1963 i Jeffersonville, Indiana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Twunamye imitwe yacu hamwe n'imitwe yacu yunamye n'imitima yacu ndibaza nambara ibanga rifuza kwibuka mu isengesho mushobora gusa kuduza ikiganza cyanyu muvuga muti mwami unyibukewe mwami ahariho imitwaro myinshi ngaho dutambara turi ngaho kuri ya rutari mukunzi data wo mu ijuru dukoraniye ngaho bugira kandi no mugoro wa munsi iki gisenge cy'inzu aho wahuriye natwe kenshi cyane kandi werekanye urukundo rwawe kuri twebwe mu gihe tugerageza mu buryo bwacu buciciye ugufika ukwerekunda ukundo rwacu n'ugukenguruka ku byo wadukoreye kandi iri joro turaje ubugira kandi mwami nk'abantu bafise ibyo bakenye kuko na ntaryo turagukeneye kandi mu gihe tuzoba turi ku isi turazi ko hazoba gusemerera kuko turi mu ntambara kandi intambara irarese kandi wasezeranye wongera uvuga ukuntu umwansi azoba ameze nk'intambwe yivuga yarekuriwe mu bantu kandi dushobora kubibona ahantu hose nk'intambwe yivuga iby'ishoboye kuko izi igihe cyayo ari kigufi ariko dufise data yitwaririka abana biwe batoya kandi duhurira kuri wewe n'imitwaro yacu iri joro mwami turasaba kuja kuyishura kandi tudutambara turi ngaha bisigura ko hariho abantu barwaye ahantu hanaka mu gihugu kandi baguhamagara kandi bagukeneye kandi bakwizeye kuko bashize mu ngiro kwizera kwabo mu kurungi kudutambara mana ukore ku buryo umwe wese muri bakira twabonye ubushobozi bwawe buhambaye mwami hashize akanya gatoya gusa muri kijya cyumba bwasubije ukwibuka neza umuhungu yari yazimiye turabona ubushobozi bwawe buhambaye umwanya mu mwanya bukuraho indwara kandi buhishura amabanga yo mu mitima kandi bwerekana ibintu abantu kubongera ukabashyira ku rutonde turagukengurukira mwami Imana kuko ibyo birengeye umuntu uwo ari we wese birengeye ikintu icyo ari cyo cyose ari wese muri twebwe yomenya ukuntu ushobora guhishura iyo mpamvu nyine n'icyabiteye n'ukuntu bimeze ibyo ni wewe data kandi turazi yuko ijambo risesa mu mitima kandi nk'umusuzumyi w'ibyiyumviro n'imitima unyibyo umutima ugabiye rero turagukengurukiye ku bwiwe kandi ubu mwami twizeye ko aba bantu ubu n'imitwe yabo yunamye bariko bariyumvira kuri ibi bintu kandi mwemu yera avugana nabo kandi ukore ku buryo umwe wese mu mitwaro yabo ishobora kwishuguze ubashoboze gukizwa mwami muri iri joro abazimiye bashobore kwinjira no gukizwa turagukengurukira cyane kubona urya murundo munini yawe impuzu zitose hariya turazi ko imva yuguruye kandi cyacu umuntu wa kera cyarahambwe kuri benshi muri bo kandi ndabikengurukira data kandi bashobore kugendera mu buzima bushaje iminsi yose basiga tubisabye mu izina rya Yesu amen umwami abaheza agira baronse umutwaro w'umwarimu ufise ku mutima wanyu wishurwe rero nibaza ko Biri yavuze ko mwene data wirere yari afise umwana mutoya byari byo mbega nihenze yategerezwa guhezagirwa cyangwa ikindi kintu kinaga cyangwa umushikiriza uhoraho ni byiza namba mwo byifuza kuzana ubu twonezerwa namba batama bao kwegera bakarambika ibiganza kuri abo bana batoye kubw'igikorwa cyo kubashikanira Imana kandi turagerageza kubigira bigufiya dushaka ko abo bana batoye begera imbere abashaka kuza ku mwami Yesu bashaka kuzana utwo tuyibuyenge dutoya twabo Imana yahaye tugerageza iminsi yose kubacira inzira kuko tutazi cejo habitse mana ya mama yahora mbwira ati ntibiki ntubikire cyo ushobora gukora uno munsi ibyo nibyo kuko icejo harayize ariko turazi ufise cyo mu minwe ico ni kintu nyamukuru turazi ufise cyo mu minwe mwene data wirera umwami guhezagire kandi uyu mushiki wacu wirera atankeka ndanezerewe ujwe no kumumenya ibakwe rinini yakuri jewe nibaza ko ari uwa mbere uko ndabize tubona kandi uyu n'umwana wawe izina ryiwe ni Karena Rebecca yemwe mbega umukobwa mutoya mwiza wakaranga kubishoboka rero Karena Rebecca mutoya mwene data wirera mbere numwe mu badiakoni bacu ngamwe ishengero kandi Imana yahezagiye ubugeni bwawe kuri aka kana gatoye nibaza yuko mufise ndabizi kandi abandi bakobwa babiri sivyo abandi bakobwa batatu n'abafasoni beza by'ukuri nkuko ndavyumva kandi kubw'ibyo nsaba Imana ngo izogire Rebeka kurya nyene kw'abandi bose murabona hanyuma rero bizoba ibyo kunezera kuri mwese sivyo kuko n'abana beza cyane sinzi abaja kuwa sinzi nimba ja kunyemerera ko ndamuterura chaka nkavyanka natavyemera turaja kumurambika ku biganza wakwemera kuza hano hejuru Rebeka ushaka ko ndaguterura ni byiza cyane mbega gakobwa keza rero muze twunamika imitwe yacu mwi data mwizuri mwijuru mu gihe duhagaze ngaha imbere y'uyu mudiakoni rijoro kandi by'ukuri akora igikorwa ciza kuko mudiakoni ategerezwa kuba ari umuntu ataboneka ko mugayo ari umugabo w'umugore umwarongora umuryango wiwe neza kuko namba atamenye ingene arongora umuryango wiwe ashobora gute kurongora inzu y'Imana kandi turagushimira yuko uyu mwene data yujuje ibisabwa kandi tumubonamo mpemu w'Imana none ubazanya kakana gatoyi kagakobwa nka kugira ngo gashikanirizwe wagashizemo baboko yabo ngo bakarere mana ni ingene dukenguruka kuko dushobora kuvuga icifuzo cyabo nuko akazomera na kandi duhe data ko bizomera uko kandi se uyu mwana yobaho kandi akagukorera igikorwa gihambaye data kandi mu izina rya Yesu Kristo tuguhaye uyu mwana kubw'ubuzima bw'igikorwa umuhe kugira amagara meza gukomera azabeho ubuzima burebure gushitsaho Yesu azozira namba bishoboka kandi rero data kandi rero data turizera yuko azorerwa mu bugombe bwa Kristo kandi tuguhaye ubuzima bwiwe ngo bube ubuzima bw'igikorwa amen Imana iguhezagire Rebeka kandi Imana ibahezagire mwene data wire na mushiki wacu wire umwama bane namwe muraho rero ngaka kandi gakobwa gatoye kerekana ukumwenyura cyane mu maso hako none kitwa ngo iki Roda Rene Coats nibyo hari icyo mufana na Jesse n'abandi Jesse Coats nari niyumviriye gusa nari nzi ba Coats bamwe nga mu gisagara nari ndabazi neza rwose kandi babaye abagenzi banje igihe kirekire Roda Rene nibaza namba wonsanga hejuru Roda ndaja guca ndagusubiza mama wawe buri nyene ndagushikiriza umwami Yesu nikeza rero reka twunamika imitwe yacu data wo mwijuru mu gihe umukuru wawe na nje duhagaze ngaha iri joro duhuje hamwe kandi tujanye n'ubutumwa bw'izi uyu mubyeyi yakuzaniye akagakobwa Roda Rene ngo akagushikanigwe uhoraho wagashize mu baboko yawe ngo akiteho kandi ikintu cy'ambere ashobora gukora n'ukukaku agarukanira nuko nkuko yobo yavuze uhoraga atanga ibi bintu kandi turasenga mana ngo uzokagumize momo tekano gushiga igihe azotujana kandi mana duhengwa zabeho ubuzima bwa Gikristo vyokuri abere akarorera andu kwa kura heza girinzu yiwe ngwishobore kugushikanirwa kubw'igikorwa cyuzuye n'imitima y'ukuri none rero mana tugushikirije umwana Roda akose mu izina rya Yesu Kristo kubw'ubuzima bw'igikorwa amen biraryoshe cyane imana iguhezagire mushiki wacu muraho muraho Robert Paul Chain rero ni gute namba kandi uracari mutoye sinibaza yuko ushobora gutera ingorane kuri ivyo ntunwenge nkuko raba ngaha namba ushaka ikintu cyo gutwenga Robert Paul mbega izina ryiza muze twunambike imitwe yacu mana mu gihe uyu mwigeme mutoya je hano gusa yoshoboye kuba umwana kandi ariko aguhereza umwana wiwe mutoya w'umuhunge we mana kubw'ubuzima bwo kugukorera ni camwa n'inkurikizi y'ubukwe bwabo ndasenze mana mu gihe jewe n'umutama wawe turambitse ibiganza hejuru y'uyu mwana muto yo kubuzima bwiwe bugushikanirwa bikore mwami nambe jo hakiri ashobore gutwara ubutumwa abavyeyi bariko bumviriza mana bituroze kandi ase ngo uhezagire inzu yabo kandi se uyu mwana yorererwa mu bwombe bw'Imana nawe akazoba umwigishwa wawe w'urukundo turamugushereje mu izina rya Yesu Kristo amen yemwe ni gusa umuhungu mwiza birahagije ego mugenzi ntawoshobora gusaba ikintu kindi ciza kurusha ivyo nta kindi kintu choshobora kuba kurusha kuko n'ukuri uyu mwana mutoye akamwemwe gusa simwe ngiki gihe kimwe umugore wanje yipfuza akazi kanje iyo mfasha babana rakunda kubafata nanje ndabikunda ariko mama nama na ntaryo ntinya kubavuna uko bibameze murabizi nibeza cyane kandi basa n'abanyantege nke ariko murabizi by'ukuri barakomeye kuturusha rero nari nabwiye ko mperekeza yemwe mfise gusa iminota 30 ntegerezwa kunyarutsa simvuze gucira urubanza nabi ikintu cyarico cyose cyangwa kuvuga ikintu cyarico cyose kiba ariko ngiye kugerageza murabizi tumaze kugera kure mu nzira ntidukora cyane nkuko twakoze murabizi birometero rimwe na rimwe biragorana kandi ibikorane bibiri cyangwa bitatu ku munsi umwe kandi ikibitumanya mukuru nukwerekwa kuvuga ubutumwa bi ntikumbabaza manda wenda shobora guhagarara umunsi wose ntibimbabaza ariko gusa uko kwerekwa kandi igihe abantu bari muri ibi biganiro nibyo bategerezwa kuronka murabona nico gituma bari hano n'ikintu kida kemurwa no kurambikwa kw'ibiganza nukumenye ito n'iryo ryacu itanguriro ryacu cyabitumye kandi rero cyakorwa kugira ukivemo n'icyo gituma bari hano rero igikorane kizotangura hirya y'ejo mu ijoro ndabasabye imbabazi ku wa gatandatu mu ijoro Chevre Porter Louisiana akandi nambu wariwe wese mwebwe mu afisa abagenzi impande n'impande zahariya yemwe babwire batsotse muri Life Tabernacle ribazani kitazotangurira kiretse baronse inzu y'amakoraniro namba bashobora kugironka byotuma baronka ibi anza byinshi byo kwicara ariko hariho ibara barayo hejuru n'incumbi kinini ki n'ikindi mwigorofa yo hasi sineza na neza banga bashobora kwicara ariko namba bigoranye gose nkumbure turashobora kuronka inzu y'amakoranini imbere y'iyo ishoboka cyangwa sinzi ngo ashobora kwicara banga narigeze kuhagirira ibikorana ariko sinibuka iki ni gikorane ca buri mwaka haci imyaka itatu hariya kandi twaratanguye umuvyuro mu izina ry'umwami kandi kuvubwo ntura ahera gusa buri gihe ubandanya gusa buri gihe muri munsi abantu baza bakizwa babatizwa kandi babandanya bajana n'umwami nkuko abakozi b'Imana n'ikintu bakinjira kandi twebwe mu gihe ukibandanya nkuko kandi ntegerezwa kuguma nganda shaka kuhagendera igihe cyose no kwinjiza gusa amajambo yanje make no kubandanya rero kizotangura ku wa gatatu hanyuma giyere kubiyinga umukavu na musase kabagwiza tunga baba Kristo bazoba nari bariye mu ivyo mwizira bo bazobabwira ni mwashika hariya nagize ibihe byiza hariya muri mwe mwagwiza tunga hano buheruka umwami yakoreye umwigisha w'ico gisagara kandi yose byo cari gihe gihambaye cyane c'abayuda bazi inkuru zacu narya amaraso hatavuya amaraso ntiyabo guharigwa ibyaho bureka tugende neza ku ijambo kandi ndakuru ko nshoboye kose mu gushitsa ijambo rya kuri mwebwe kandi ubuhoraho niyabikunda rero kubiyinga inyuma ya hotel inyuma ya Noel namba mu biruhuko byawe maze mukaba mugendana hatandukanye ntihanyemerera n'ibindi muracariyo kandi turiko twiyumvira kugira igikorane kuwiyinga mu gitondo kuwiyinga 2029 kandi ni wiyinga wa Noel umunsi wa 2029 rero hogira ico ikiba catumye ikintu kinaka cobaza dushobora kuba ntituzi vyerekaye kazoza murabiza ariko hamwe hogira ikiba yemwe hanze y'igisagara mwaje baje bavuye i Memphis ndashaka kumva mwene data ingire naririmbe sukuntu hambaye hanyuma rero kandi mama afise ibintu byinshi nshobora kubishyira hamwe yo ngo ndabikore byose Imana ibahezagire mwebwe bana ubureka tuzingura ibyanditswe kubwo gusoma icyanditswe kigufi mugihe amajambo yanjye yonanigwa ntibitsonanigwa hanyuma Imana ibahezagire bwo kwicara kubwo kuno kumviriza kwayo kwizera kuzana no kumva mugihe tuzingurura Yohana igice cya gatandatu ku murongo wa 60 uwera Yohana gatandatu 60 rero nariko niyumvira mugihe ndabaza hanze y'idirisha mu akanya gaheze hanyuma ndaba ukuntu izuba rimeze ukuntu ibyaremwe byose bifite amategeko yabyo ibyaremwe vuba vuba n'ibyaremwe ritwara amazi y'igiti munsi y'imizigi ahambirirwamo nk'uko Yobu yavuze ati co mukambija ikuzimu kandi ndirahihishije gusiga aho burake bwawe buzoshirira kandi rero uko niko biri ico mukambisha murabona ibyaremwe igiti ubuzima buja mu mizi mwene data we igushitsa aho uburake bwawe buzoshirira kushingiri kwanshingira igihe kandi uzonyibuka murabona ibyaremwe bifise amabwirizwa ari ubwirizwa n'ibyaremwe nta buryo na bumwe bwo kwici iruhande nibwirizwa ry'ibyaremwe kandi rero hari ibwirizwa rya mwemwe irahari nta buryo na bumwe bwo kugirengagizana ariko mvugana no mugabo no mugore no mutaga byereke ntushobora kuririmba ikintu nakimwe ibiremwa muntu ntushobora kubiririmba barashobora kusenyuka ariko ntibashobora kuri mbuka na gato ya kano muntu munaka bisubira neza ku myuka ico vyari kuntango ntushobora kubiririmba hanyuma hamwe isi yo hagazeye iyo byo myuka nyene nubwo bumara bwari muri kirya gipapuro byoshobora kugaruka hanyuma bikaba kandi urupapuro uko nuko ntushobora kubirimbura n'ukuri mana namba hari izuka ku kintu cyose kikagaruka ntihabe kurimbuka ari huko zuka kumugororotse kongo ego kuzobaho ntakundi ntakundi kuntu ko kubikora waba waraturiwe warasomye nturi ahantu hose ibyo byabereye ntibashobora kurimbuka nuko mwene data gusa ico gice cyose cyari hano igihe imana yavugiye ngo isi ibeho yashize umubiri wawe hano neza ico giye kandi nta kindi kintu gishobora kugutwara atari imana bisubira mu biganza byayo ubugira kandi murabona kandi niwe we umuremye niwe yagize isezerano nuko ntidukekeranya hariho ubugingo budashira kandi dufise ibyizigiro mu mitima yacu ko rero dufise ubugingo budashira ubugingo budashobora gupfa ubugingo budashobora gupfa muri mwe twebwe ubu ni byiza Yohana gatandatu reka duhere rero ku gice cya gatandatu cya Yohana amaduhe ku murongo wa gatandatu nuko benshi mu bigishwa bavyumvise baravuga bati iryo jambo riragoye hari uwo ryumva akarishobora Yesu amenye mu mutima ko abigishwa we bitotombye ibyo arababaza ati mbega ibyo birabatsitaje none bizomera bite nimwabona umwana w'umuntu adugije aje ibyo yahora ubwa mbere impemu nizo zitera ubugingo umubiri ntacumaze umubiri ntacumaze amajambo mbabwira ni impemu yo niwe n'ubugingo yavutse iki ni jewe kuri n'ubugingo ni mpemu n'ubugingo ariko muri mwebwe hariho bamwe batize kuko Yesu yahereye ubwa mbere aza batizera baribo n'uzo mukuru wari we kandi aravuga ati nicyo catumye mbabwira ko atabushobora kuza kuri jewe atabihawe na data kuva icyo gihe benshi mu bigishwa biwe bamupfa inyuma ntibaba bakijana nawe imvugo ikaze murabona niyo yihanganiye Yesu abaza bamwe cumi n'ababiri ati mbega namwe muragomba kwigira Simoni Petero aramwishura ati tuje kwandega mugenzi ko ari we ufise amajambo y'ubugingo budashira natwe twarizeye tumenya yuko wewe uruwera w'Imana mana we Yesu aramwishura ati mbega si jewe n'abatoranije uko muri cumi n'ababiri ari kumwe muri mwebwe n'umurwanizi yavuga Yuda Isikariyota mwene Simoni ko ari we yagira za mugure yari uwo muri bamwe cumi n'ababiri rero nimba nshobora kwita ibicigwa kiri joro hanyuma nkagerageza uko nshoboye nka akorera kuri icyo gice cy'isaha nshaka kuvuga ibi ubwoko butatu bw'abizera kandi iryo jambo nari naramaze kurivuga hanyuma niyumviriye ntiyemwe ndizera gusa yuko nzoryigisha ko igihe kimwe uyu mugoroba nibyo niyumviriye ubwa mbere n'abizera bigira abizera n'abatizera rero nicigwa gikwiye ariko neza na neza nk'uko twica yahirije uwo mugwi igihe cyose urakorana ahantu hose abantu bakoranira twasanga uyo mugwi kandi igihe cyose twarababonye kandi nkumbure igihe cyose tuzobabona gushitsa kukuza k'umwami kandi nshaka ko twebwirigo twora ubwacu mugihe nkanza kuvuga kuri iyi migwi hanyuma turabe umugwi turimwo rero nimwibuke nkumbura handiko mbwira iri cengero ndasubiye kuzurira ijoro hose mbere n'impome n'utuyira ariko hamwe n'ivyo ndiko mbwira isi yose murabona mu bice bitandukanye by'isi izi bande zizoshikayo ibikorwa byo kumvira izi bande rero ngira mvuge ku bwoko butatu bw'abizera ubu rero nimwibuke abizera icigwa canje n'abizera umwe muri bo n'uwizera ukurikira n'uwigira uwizera hanyuma uwundi n'uwitizera urabona rero umugwi wa mbere twoshaka kuvuga ko n'uwizera rero ndibaza ko akwiriye kuba uwa mbere kuko ari we yizera koko rero yarizera ku nk'uko intumwa yazari zizeye nga turaza gukoresha iki gisomwa twasomye nk'akarorero rero aba mbere n'abizera abizera b'inkomoko kandi ukwizera kuza kubwo kumva kumva ijambo ry'imana ijambo ry'imana ari ryo kristo murabona abizera mbega none mwoba mwarumvise iri jambo rikomeye uyu wizera hambaye yavuze rero wizera ntategerezwa kuba ari umuntu w'incabwenge mu buryo bw'isi si ngombwa ngo abe umuntu yize menshi mu buryo abantu bagerageza kuvuga yuko utegerezwa kumera mu gihe atari kuri wewe uyu muntu yavuze iryo jambo mbere na bibiliya ubwayo yavuze yuko ari byose utazi ibintu akaba utize petero ntiyafatwa nk'umuntu w'incabwenge muri yesaya 35 havuga ati kandi hazoba inzira y'irori iyo nzira izokwitwa inzira yera abantu y'imitima ntibazoyicamwo nariko ndavugana n'umwe mu badiyakoni uyu mugoroba mu gihe twariko tuvuga ku bitwa ari urwa vyunga ahantu n'ahandi n'iki gishasha navuze nti hari ibitarugwa vyinshi hejuru y'ayo mazi n'indengi n'ikidengeri munsi hanyuma navuze nti ariko hari igitarurwa kimwe kinini kiva ku isi kikagera mu bwiza citwa inzira y'iroro y'umwami abanduye ntibazo ntibazogicako ko n'ukuri n'inzira yubatswe na Kristo umwami wacu igitarugwa kiva ku isi gushika mu kindi gihugu kandi abanduye ntibagicako petero uyu muntu atari yarize yari afise hafi yabona ijambo ry'igihe ryagaragajwe neza imana yasezeranye muri kirya gihobo ko baye umuntu munaka aseruka yobaye umuhanuzi hagati yabo kandi simoni byaramugoye kuvyizera kuko hobaye abiganye benshi cyane b'ibyo ariko igihe yabona ijambo ry'inkomoko rihishuwe gico gihe kandi yamwumvise arigaragaza neza yamenye neza atanke kuwo yari we kandi niwe yavuze ati mwami twoja kuri nde igihe yabibazwa igihe iyo migwe yatandukanye hagati y'abizera n'abatizera n'abigira abizera bose uko ari batatu bari hirya nyene muri uwo mugwe w'abantu abizera abigira abizera n'abatizera babonekana neza na neza muri iki gice ngaha nyene kandi kubera ko Yesu yari yavuze ayo majambo mu buryo bwa yayavuze byatandukanije ikoraniro ry'iwe uko byategerezwa gukorwa yari umuntu ahambaye mu gihe yakiza abagwayi ariko igihe yaza ku nyigisho y'ubuvugishwa ivyo nivyo byatandukanije igishishwa n'ingano murabona igishishwa gifunika gusa ingano singano ntigishobora gukoreshwa nta na kimwe kiri muri cyo nta buzima buri muri cyo nigishishwa kandi ntigishobora kugumana n'ingano ntikizoranganwa n'ingano kandi rute urutete gusa nirwo tuvuga umutima n'urutete rw'ingano rero muri Petero yari yanyuzwe ukurya yari Mesiya rero ntacyo byahindura kuvyo abasigaye bose bavuga ntacyo byahindura kuvyo abaherezi bavuga ntacyo byari bitwaye Simoni Petero iby'ishengero ryavuga ubwo yari yaranyuzwe Yesu yamubwiye mu mwanya uwo yabaza ati mbega abantu bavuga ngo ndini kandi bamwe bavuga ngo urumuhanuza abandi bavuze kuri umwe bavugishwa bakera bazutse kandi uri mose kandi uri Eliya cyangwa umuntu umunaka yavuza nababajije mwebwe mwibaza iki ye avuza turi umuhirwe Simoni mwene Yona mwene Yona mukuko atawe inyamarama yaraso yabigwe ntiwigeze ubyigira mu gitabo cyangwa muri nemera cyangwa mwikatikisimu data wo mwishuruya biguhishuriye nguyu witera w'inkomoko uguhishurwa kwa mpemu ku ijambo murabona kandi ku uri Simoni kandi kuri urugo rutare rw'uguhishurirwa kwawe kuwo ndiwe nzokubaka ku ishengero ryanje kana marembo y'ikuzimu ntazorishobora murabona nta gitangaje ko Simoni yavuze ati twoja kuri inde Yesu yarahindukiye maze avuga ati namwe murashaka kugenda rero yavuze ati mwami toja kuri inde twoja hehe kuko wewe wenyine ufise amajambo y'ubugingo ni wewe gusa kuko ntiyari afise amajambo y'ubugingo yonyine yari jambo ry'ubugingo murabona yari jambo ry'ubugingo kandi Simoni yari yabimenye neza kandi igihe yabimenya nibyo byatumye ashikama kuko yarabihishuriwe ko yari jambo rizima rero n'umukristo w'inkomoko igihe mwe muyera atari uwujejwe uwemejwe n'uwundi muntu canke n'ikindi kintu ariko iyo mwe muyera yabahishuriye ijambo ry'ubwaryo kandi mukabona ijambo ryerekanwe neza ryemejwe rero mwe w'imana yaraje kandi yarinjiye muri ico gihe kubw'ijambo ry'ico gihe kandi iraryerekana ni gute umuntu yari kureka kwizera Luther iyamenye ibyo Luther yari uhindura ibintu umuntu w'impemu yagiye hari yuko ubwo guhindura ibintu na Wesley kwari uko bategerezwa kubyizera murabona bwari ubutumwa bw'igihe cy'ishengero niko neza na neza byagenze niko byategerezwa kugenda bategerezwa kubyizera akandi hano turi mu gihe kugeza mu gihe cya Laodikea kandi twigishijwe mu gihe cya Laodikea ku Kristo yirukanye mu ishengero ryiwe kandi ariko aradodora ku muryango agerageza kwinjira iyo tubonye ibyo biriko biraba tuca tumenya igihe tubaye mu icara ico hanyuma turi hafi yo guheza amateka y'isi igitabo kirarangiye umuryango wanyu mu munsi umuzokwa ndikwa muri ico kandi uzokugagwa rero ntagiye kizoba gisigaye kandi hari gihe gikomeye kiriko kiraba kandi abamarayika bari hejuru mu ijuru bakiraba murazi cyari ico gikino abakinyi bariteguye murashobora kubabona bariko barakina murashobora kubona umubi ariko arakora murashobora kubona umubisha w'urukini ingene yinjiye ku rubuga n'uburiganya bwiwe kugira ngo ahende ariko murashobora kubona ishengero ryatoranijwe kuzamugwa ririko riritegura n'igikino gikomeye meye murashobora kubona ubu aba ukuba ku imana kwiyerekana kandi ugakora ibigikino gihambaye cyavuzwe muri bibilia akugira ngo gikogwe mbege gihe cyukubamo igihe umugabo w'ibihe byose yarifuje ico gihe abahanuzi bake n'abarifuje ico gihe ariko nta mahigwe baronze rero hariho uwizera kubereka ko yarabibonye turayaravyizera turazi neza na neza Kristo Mesi ijambo ry'Imana kubw'ikigihe kandi turavyizera muraabona uwo yari wizera ukuri rero dufate gusa abandi bizera bake twihuta imbere reka dufate umuhanuzi no w'igihe yari umurimyi birashoboka ko yari icyo gihe umurimyi ariko igihe abashokoranye n'abanyedini b'icyo gishengero ryari ryaguye hasi kandi yavugana na Nowa kandi yabwiye Nowa ko ategerezwa akuba ku bwato Nowa ntiyigeze na rimwe aganira ibyo hamwe n'Imana yarizeye ibyo ko ryari ijambo ry'Imana maze aca atangura gukora kugira ngo ategure ibintu no wizera ukuri ntimugire ikibazo iyo mwabyemeye neza bari byo nk'uwo ari we wese ukwizera uko ariko kose ukwizera uko ariko kose ukwizera kuva kukumva namba mugumye hano ibyo ari byo byose umuganga avuga ko bitagenda neza iwanyu uwo muntu yahaye ica icegeranyo c'ivyo murwaye kandi bishoboka ko azi neza na neza ica ariko aravuga mugi ibikoresho byiwe n'ukumenya kwiwewe mwereka ako abimenya ariko avuga ko asigaye gusa kanya gato ngupfe ariko musenge kandi muhagaze hariya muri kazoza murashobora kubona umugabo canke umugore ari hariya komeye nibyo ibyo hanyuma ari ibyo muzokendera muri ibyo gusa neza na neza nk'igihe cyacyo kuko mufyitsera Imana yarabivuze murabizi kwa rukuri nkurya mugore mutoya yakoroye yakoroye ya kansere murabona nta gukekerenya kwari mu bwenge bwiwe ko bigiye gushika kandi kansere yari yapfuye kandi yararekuye mazaragena murabona n'ibyo uri yabyitsera nkuko se yazanye umuhungu we mutoya haraheze mwanya mutoya akani ngaha muri iyi nyubako abantu banaka uno muhungu mutoya yari yaguye maze atabwenge ntiyashobora kwibuka ikintu na kimwe mu bamwanya gusa w'iryo shengesho namubajije izina ryewe ye yararimbwiye n'imyaka afise murabona barizeye kandi igihe Imana ivuze ikintu cyacyo cyose gitegerezwa kumera gutyo rero Nowa yarizeye Imana kandi Nowa yafatwa nk'uwizera Daniyeli igishengero ryari mu nyagano muri Babuloni Daniyeli yizeye Imana kandi uko bavuga kungana gute bati tuzokora itangazo ntibazosenga irindi Imana nimwe keretse iki gishushanyo ari cy'uyu muntu yera cyangwa icyo gishobora kubica cyo Daniel ntiyabyitayeho yari yarumvise Imana kuko yari umuhanuzi kandi ijambo ryaje kure kandi igihe urusengero rwashikanijwe na havuzwe ngo nabo umuntu wari wese ari mu ngorane mu gihe cyari cyo cyose kandi akaraba ngatu mbere yaho hantu wera maze agasenga rero uri mwi uwo uri mwijuru kandi Daniel yizera Imana yari uwizera w'inkomoko kandi ni ntambwe ashobora kumurya kandi ibyo murabona yari uwizera yari afite igintu kinakanyaco kandi cy'inkomoko yari uwizera Dawidi uwizera wundi umuhungu mutoya Daniyeli ntiyafata iki banza hamwe n'ishengero rigezwe Nowa ntiyafata iki banza hamwe n'ishengero na gato bizera ibyo Imana yavuze ko ari ukuri ntacyo bitwaye isi igezweho icyo ikiziho bigezwe bizera icyo Imana yavuze ko ari ukurabona bizera b'inkomoko cyo kimwe na Petero yakora n'intumwa bizera ko yari afise amajambo y'ubugingo budashira yari ijambo ry'ubugingo nizera cyo kimwe no kandi ikintu cyose kirwanya iki kinyura ntikibaho n'urupfu iryo ni ryo ryomye n'ijambo ry'ubugingo kandi Kristo ni ijambo kandi Dawidi umuhungu abenjutse ubwa mbere nkumbure bene wabo bamwigenza ko kuko yari umuhungu mutoya ntiyari munini yabikwiye kugirango yikorere ibigwanisho ntiyashobora kuja mu ntambara yari mugufi cyane kandi yo rero yamara yagiye hariya nkuwizera kandi mu gihe yari hariya mu bugaragwa aragiye intama nk'iya 12 se yari yamuhaye ngo aziragire hamwe n'itopito ahantu hamwe intambwe n'idubu n'ibindi n'ibindi Dawidi yatanguye kuraba kuri ibyo byanya bitotaye kandi yari azi icyo bimariye intama kuja munsi y'igitutu no kuryamamwo zikinga ubushuhe bw'izuba yari azi icameze neza atakanye nkuko yavuze nkuko impongi huzagizwa yifuza imigezi y'amazi ni ku mutima wanje kwifuza mwana murabona yari yasemereye yari yasenze rero umunsi umwe haje ibyihutirwa intambwe yari yashikuye imwe mu ntama ziwe maze irayitwara yabajije ati Imana yandemye iri hejuru y'iyo ntama murabona rero yafashe itopito maze atura iyo ntambwe hasi hamwe n'akabuye gatoya muri iyo topito namba hari uwize uwigeze kubona intambwe imwe muri izo ntambwe muri Afrika intambwe zifise umugara munini ya bafise hariya muri Palestina no muri Asia bomenya ko ivyo bikoko bimenge ne bimeze mu gihe inkoho nini ya ni igipimo manyuma amajana atatu yoyi atura hasi bigoranye rero yayi atuye hasi nibuye kandi gi iyo ntambwe yavyuka ngo imukurikire yeye cakiye kuganwa amazi aragica niyo mpamvu yarazi ico yari ko aravuga yari yaragize ubwa mbere kandi ntiyatinya Goliyati kuko yari ntakebwa ntiyari uwizera na gatoyi kandi Goliyati yaza rero yaramuvunye mu izosi y'Imana ziwe kandi Goliyati yari munini ya cyane inshuro nyinshi kuruta uko yari ameze ikigabo kinini ya gifisi intoke zapima isantimetero 35 intoke zari ndende gutya murabona intoke z'isantimetero 35 umugwanyi kandi nkumbure ikoti y'ibyuma yari yambaye nkumbure yapima 235 canke birutaho murabona iyo yari yambaye inkofero y'icumi nkumbura icuma yacari gifize intimba timba n'isantimetero zitatu ikigatanya kinini ya nk'ico kigenda n'urushinge rw'umushonyi rwavuga ko rwapima yari afise icuma mu kiganza ciwe rwapima isemetero zitandatu ni gutu wari we wese yoshobora umuntu nk'uwo yoshobora kuza kandi agatora abantu 12 maze akabajugunya kurya uko baza mbega umwasi none rero yari hariya ahagaze hariya yishira hejuru ibisa n'ibintu bimeze nabi murabona yavuze ati ntiyagira amaraso aseze yavuze ati hagira umuntu umwe aze kundwanya hanyuma kandi natsinda rero mweze muzoca mu nkorera kandi nimwatsinda rero tuzobakorera murabona uyo murwanizi yumvira kwa sumbya ingufu murabona ni hakunda kwirata ariko yahuye n'umugabo ariwe yahuye n'umugabo mutoya mu gihugu mutoya w'ibitugu bihese umuntu asa n'inzobe yavuze ati mushaka akumbira yuko mwebwe ingabo z'Imana zimamuja uhagarara ngaho muke mera urya mu Filistiya w'intakebwa guhangana n'ingabo z'Imana nzima byara mubabaje cyane kuki yari uwizera kandi abandi barabigira bizera murabona murabona yari uwizera w'inkomoko yavuze ati namba mu fisi ubwoba cewe ndagenda ndamugwanya murabona mbege igipimo ku muntu mutoya nko kandi rero yari uwizera kandi yakoze neza na neza icyo yarazi yuko Imana yokoze igihe urya mu Filistiya w'intakebwa yamuvuma mu mazina y'Imana ziwe yavuze ati mbega ndimbwa akantu gatoya gakana kaza akungana nanje guhangana nanje niko yavuze ndagutoza ndagutoza icumu ryanje ndakumanike hejuru hariya mubwi kigimaze ndeke ibisiga binobagura umubiri wawe mana we yo mbega ukuntu yare umuntu mubi Dawidi yavuze ati uje kundwanya ufite icumu n'agakobera uje kungwanya mu izina umufite ti ariko je nje kukugwanya mu izina ry'Uhoraho n'agakobera ariko nje kukugwanya mu izina ry'Uhoraho Imana ya Isirayeli nga umbega uwitsera nguwo ubuhungiro bwiwe ngiyi nk'inzo yiwe nguko ugutabagwa kwiwe amen ibyo byotegerejwe kuba ugutabagwa kwijengera uwitsera uwo ari we wese uko ni gutabagwa kwiwe ibyo shika byose ibyo iyo siyo vuga byo n'ibindi byari byo byose ugutabagwa kwawe n'Uhoraho Imana ya Isirayeli izina ry'umwami ngiye n'umunara ukomeye abagororotsi bahungiramwo bakaba amahoro nguko ugutabagwa kwacu ni Yesu Kristo yitegereze kandi tumenye ibyabaye kandi Dawidi aho gukubita hariho atarako gace gato igihe yamanuka icyari kimukingiye mu maso ahantu hamwe ho gukubita haraha neza mu ruhanga rwiwe kandi imbere y'uko ashika hafi cyaki gatanya Imana yamutumbereye ikintu cyo kwica maze gica cyaki gatanya mura Imana yarabikoze turabona yuko yari uwizera rero uwizera yari Aburahamu kandi yari umunyakarudayo mu gisagara ci uri kandi yahamagariwe gukora ikintu kandi yitsera ikintu kidashoboka na gatoya mu buryo bw'umubiri ariko ntiyigeze akekeranishwa no kutizere sezerano ry'Imana niko abari mahane avuga ariko aremeshwa cyane ahesha Imana icubahiro igihe Aburahamu yari afise imyaka 75 umugore wiwe afise imyaka 65 kandi bari barabanye kuva bakiri batoya yari mushikaba umusore n'inkumi kandi uko byari barabanye atamwana n'umwe baronze nuko Imana ibwira abamwiti itandukanye n'abatizera Imana yamihamagarira kuva gutandukana itandukanye n'abatizera ugendane nanje kandi nakugize se w'amahanga menshi namaze kubikora maze Aburahamu aravyizera uwo n'uwizera uzobigenza gute mwami ntiyigeze abaza icyo kibazo Imana yavuze yuko izobikora kandi ibyo byari bikwiriye igihe ukwizera kwa mbere kwarengana kandi Sara yari yarahejeje guca imbyaro nta na kimwe ica nta na kimwe ariko Aburahamu yaguma avyizeye inyuma y'imyaka 25 naho nyene nta budasa bwari ariko Aburahamu yaguma avyizeye uwo n'uwizera uwo suwigira uwizera uwo n'uwizera inyuma y'imyaka 25 Aburahamu yaraguma kuruta uko yari ubwa mbere yizeye Imana kandi imuharurako nk'ukugororoka kuko uwo n'uwizera w'inkomoko rero mukanya gatoye ndaja kubareka mu ndiyondere kandi mubone umugwi murimwo none Aburahamu yakoze iki ntiyakekeranije isezerano ry'Imana ibidashoboka ni ku mugabo w'imyaka 75 afise umugore w'imyaka 65 yokora baramutse bagiye ku muganga bakavuga bati dushaka gutegura ibintu byo kuja mu bitaro tugiye kuronka kana hanyuma rero nyuma y'imyaka 25 bavuga bati muganga uracagumije ikibanza mu bitaro murabona murabona bituma uko ibintu bitwengeje ingingo zawe ziba zidasanzwe kubisa ariko n'uwizera uko byoba bisa n'ibidasanzwe ko Bibiliya ivuga yuko yamenyereza atatekeranya yuko Imana yari ishoboye gukora icyo yavuze ko yokoze Ibyo byotegerejwe kuba ibishikira uwizera wese kuri uwo muhengamima ishobora gushitsa ku buri jambo ryavuzwe. Sindabi by'amatina avuga amajambo bavuga, igihe cy'igitangaza cyararenganye, kandi ibyo byose no gusoma ivyiyumviro by'ibintu nivyo bavuga ntacyo bimbariye. Ngeze niyo nkom iyi nko hitumbereje kucirasa izokigema, kandi nizera yuko namba uwizera atumbereje ku ijambo ry'Ima bizokubita cya kintu nyene namba ijambo ry'Ima narigeze kuribisezerana izobikora. Ndabizi neza na neza ntakeke ranya yuko iyo tubona yuko turi mu gihe aho bitegerezwa gushika, bitegerezwa gushika, ibi bintu bitegerezwa gushika. Nico gituma nizera yuko igihurya mugena hamagawe agatorwa agashirwa mu gitabo cy'ubugingo hazova kamo kavuye mu ijuru azamwa mwatizo wa mpemu yera muri uwo mugeni uzomujana umukura mwisi mu buntu bwizamugwa Imana yabisezeranye. Sindari nge n'ubumenyi n'igitigiri cy'abagendera mu bibere bashizeho n'imbere y'ibintu byose niki etigiri cy'amamiliyoni y'ibirometero bashobora kubona, nta na kimwe muri ibyo. Hariho ijuru kandi hariho Yesu Kristo nyawe hari yazoja mu ishusho y'umubiri kwakira ishengero ry'iwo bwiwe. Uko iyo ni nkuru yobisa n'igishaje kose ntacyo bintwaye, iguma kuri Imana yavuze uko n'ibyo bizera bigusa. Imana yavuze iti ndi uhoraho agukiza indwara zose, ndi Imana kandi simpinduka. Amen. Kandi Imana ijambo, Imana idahinduka. Ni gute ijambo ryo hinduka muraho? Ndi Imana kandi simpinduka. Ibyanditswe birabivuga, Imana yabivuze ubwayo, kandi nabo idashobora guhinduka. Rero yo ni jambo mbere na mbere jambo yariyo, kandi jambo yahore ni nyene Imana, kandi jambo yari Imana. Ijambo ridahinduka, kandi jambo ryihaye umubiri ribana natwe. Amen. Ego mugenzi, Imana yazanye imibiri mu bihe byose. Mose, Zekiyeli na Yesaya, Yeremiya, Eliya, mu bihe byose ijambo ryaza ryimfata kibanza, ariko ijambo ryose ryagaragaye muri uyu Yesu Kristo. Uwo yari Imana, Imana mu kunegesera ku Mana mu mubiri, aho yihaye umubiri. Ibyo ndabyizera ijambo ryose. Yobu, ubundi gitse rimwe na rimwe abizera bashirwa mu gipimo, si rimwe na rimwe igihe cyose, kuko buri mwana wese aza ku Mana ategerezwa guhanwa, kugeragezwa, kwigishwa. Nibuka ibigeragezo, inzira tutsu y'ipfu, izuba rikaze ry'uguhamwa, ariko ubwizigirwa bw'umutima wawe bukubita ibyo bikoresho gushitsaho biba byiteguriye kujya mu iforoma. Abana b'Imana bakozwe neza n'ijambo ryayo, kuko ari uburorero buzima, kandi ijambo ry'Imana riba muri bo. Murabona ibigeragezo biza kukunyiganyiza, gushira hasi rwose, kugira ngo barabahuja guhagarara, barapimye, baragerageza buri mwana wese yaje ku Mana. Yobu yaciye mu ngorane n'ibigeragezo, abana biwe barapfuye, aburi kintu cyose, abanywanyi b'ishengero baraje baramwagiriza kuba umunyabyaha yinyegeje, maze baramutonganya, ariko ntiyashobora kubyumviriza. Yari azi ko yagendera ku by'Imana yashaka, yari azi ko yagendeye mu by'Imana, yari azi ko ata akamaro ka Satani ako kumugerageza, yari azi ko yari umurwanizi, kandi mu gihe Satani yashobora kumwizera ku Imana ariyo yabikoze, kwa rwango arwaye Yoba yaneshejwe ubu. Ariko igihe Yobu yaronse rigahishurwa ko atari Imana, ariko aca mu bigeragezo kugira amugire ikintu kinaka, ntibyari ko bikorwa n'Imana, yari Satani. Kandi uko nyene niko bimeze, kino azogerageza kukubwira ibigeragezo n'ibindi binaka ko ari Imana iri kwiraguhana, sibyo namba. Oya mugenzi, ni Satani ariko arakora ibyo, kandi Imana irabireka bikaba kugira ngo ikugeze kwereka wafashwe n'isi n'ivyitwariri ko yayo, kandi namba ubutunzi bwawe buri mu ijuru, kuko atabutunzi bwawe buri niho umutima wawe uri, ko nokuri umutima wawe uba ahuri niho ubutunzi bwawe buba. Yobu yaragerageje, nuko yavuze ati ndazi ko umucunguzi wanje ari muzikoma, kandi ku munsi wa nyuma azohagarara hejuru y'isi, naho inyokuru ko baryanje zo nkica umubiri wanjye. Mwarabibonye, inyo zari muri we, inyo ziri kuri wewe, uri mu isandugu rwugawe hose, atampemu ziri muri go, kandi icyo ari cyo cyose ariko inyo ziri hariya kera, ziri muri wewe, kandi ziteguye gukora icyo zahamagariwe. Icyo ari cyo cyose mwibuke, Kayisari yaboreye neza mu ibarabara ibyoye, inyo zaramuriye neza mu ibarabara, inyo ziwe zari hariya ziteguye, naho inyo zo nyica umubiri wanjye, ariko nzobona Imana biciye mu mubiri wanjye. Amen. Nushobora kuburimbura naho inyoza ndiye nzo hinduka nzo yibonera ubwanje amaso yanze nzo yitegereza ntawe nzoraba niko yavutse yo bukoki yaruwizera mu bigeragezo yaruwizera mugu hamwe yaruwizera yari uwizera w'inkomoko Yosefu wundi yizera ntiyari kuba ica atari yaruvugishwa n'Imana Imana yamugize umuhanuzi ntiyashaka gutandukana na benesi ariko yaruwutandukanya Imana yamugize uwari we nta n'umwe yoshobora gufata ikibanza ciwe ntanumwe ashobora gufata ikibanza cawe ntibiraba uko coba kiri gito uvuga utinde umugore wo mu nzu ntanumwe ashobora gufata ikibanza cawe Imana mu butunzi bwayo burengeje niko yabigize umubiri wa Kristo mu rutonde akugira ntihagire ufata ikibanza cawe Yesu ukuntu nifuza gufata ikibanza ca Billy Graham wari we wese muri twebwe abakozi b'Imana ariko ntidushobora kubikora kuko nimwibuke guza Billy ntashobora gufata ibibanza cyane mbuno dufise ibibanza bamwe muri mwebwe n'abavuga butumwa bahanuza mabigisha bamwe abungeri cyari cyo cyose turi bamwe abakore mu nzu bamwe murabona Yosefu yari umuhanuzi ntiyashobora kwihangana kuko yashobora gusobanura inzozi ntiyashobora kwifata uko yeguye arebe kwa ntimwitegereze ukuntu yari umunyakuri ntacyo bitwaye naho yaja agufatanya na benese yagumya ukuri kuko yizera izo nzozi yizera inzozi yarose ko bose bazomwa na mirirya miganda yo munamiye byashitse kuko byavyize yari wizera Nsigaranye iminota itanu hamwe n'impapuro cumi mwitegereze ubu mwitegereze ibyanditswe hano Natanayeli yari wizera mbega si byo Natanayeli igihe yabona ibyabaye hanyuma byaramukoze kingene Yesu yamubwiye uwo yari we akavuga ko yari umwisirayeli w'ukurikana atabugunge buri muri we hanyuma yabwiye yari uwo munsi w'imbere asengera munsi y'igiti yamubonye igihe Filipo yamuhamagara yari wizera andi benshi bahagaze hariya bavuze iyi mpemu y'umurwanizo umurwanizi niwe ari akora ugukira kuvuye ku Mana iyo mpemu ya kera ntiyapfuye gushitsa n'umwe bizera yuko umurwaniza atanga ugukira kuvuye ku Mana Yesu yavuze ati Satani yo kwirukana Satani ubwami bwiwe bwoba bucitsemo kabiri kandi ubwami ntibwobaho murabona Satani yavuze ati Satani ntashobora kwirukana Satani rero Natanayeli yari wizera kandi igihe yabonye ijambo ryambaye umubiri rya rigaragaza ko yari uwizera yavuze ati wewe rabbi wewe uri Kristo wewe uri umwami wa Isirayeli avyizeye igihe wa mugore kwiriye yari bona yararyizeye we yari uwizera igihe impumyi barutima igihe umugore yari abantu bose bari ko batera kamo mbaje imbere bari muri bo bavuga bati numvise kuzura bapfuye hari itongo ry'abapfuye ryuzuye haruguru duku batsure bikoreto bibone murabona yari umurwanizi nyene avuga atyo ukabura umwana w'Imana bwira ya mabuya chiki mikate hari umuntu yo mufusi igihuzu mu maso bahana hani yo nkoni bavuga bati ni watubwira ubwo kurise turakwizera abo basirikare murabona baramushinyaguriya Yesu n'umuntu ata gifise pfo na ruguru ariko nimwibuke gusa Imana yoyira hari ibihe byose aha aba bahagaze ngaho yiteguriye ibihe byose rero Yesu yavuze ati ugira ngo sinoshobora kwinginga data akandungikira ubunyene regi yono cumi na zibiri z'abamarayika yo n'umumarayika umwe yokora ibyo murabona ariko yarungitse regiyono cumi na zibiri abisabye gusa ariko yari afise igikorwa cyo gukora yari afise ikintu kinaka cyo gukora yategerezwa guca muri ibyo ufise ikintu gitegerezwa gukora Imana iragufitiye ikintu kinaka ukora birashoboka ko urandutse umutima ukagira n'ingorane nyinshi ushobora kuba warahemukiwe ariko mbega turagusengera ngo bikuve koya icyari cyo cyose ntundeke ndabisimbe n'imbabe wa byaranjitse cyo rero nimwitegereze impumyi barutima yarazi yuko byari byaravuzwe uti ni we wa muvugishwa w'Imana w'i Galilaya ni wa mwana wa Dawidi turabyizera bamwe barizera bashobora kuba baramubwiye bati twebwe turabizera turazi yuko ari wa mwana wa Dawidi kandi yarabitse n'imbara ijambo kandi n'imba yamenye yuko yari ijambo yazi yuko yoshobora kurobanura ibyiyumviro mu mitima nicyo cyatumye asemera ati yewe mwana wa Dawidi ngirira ikigongwe nkumbure ntiyashobora kumwumva ariko yarazi ko yari ko arasemerera rero yahagaze maze arahindukira hari uwizere yavuze ati ukwizera kwawe kuragukijije ame yabwiye urya mugore yapfa amaraso ikintu kimwe ukwizera kwawe kubera ubwiwe uyibwiye mu mutima tija ashobora gukora bwa buyonga bwe impuzu ziwe ndakiru kwizera kwawe akwagu kwijije ico kintu kimwe cyakijije William Doci icaye hari yobya munsi n'umutima wiwe wahagaze neza hamwe n'umutima w'ubu wamufashe ukumbu mugabo w'imyaka 90 n'umwe kwizera kwawe akuragukijije umwuba kwa Tommy Kidinga hafi ndibaza nko mu myaka 90 ubu hafi yaho kandi gihera afise imyaka 79 bamucanye kubitara afise kansere mu ruhago umuganga yavuze ati ntiyari afise amahigwe ariko igihe twinjira muri cyo gitondo twabonye uwo mutama w'intware ni gisikafu kubitugu yicaye hariya akubita inkoni yiwe ntoye yasa n'ubataye umutwe yabwiye umutama kazi yicaye hariya ariko igihe ubushobozi bw'Imana bwakubita icyo cyumba yabaye muzima iryo joro byabaye haraheze imyaka ine umugabo ari hafi y'imyaka 80 noye yicaye ngaho iri joro w'amagara meza kandi yakize kanser murabona so wigira uwizera uwizera nibyo wizera yafashe Imana ku ijambo ryayo neza na neza cyo kimwe ni mpumyi barutemayo yariko yamara yarazi ko ashoboye gukwega amaso ya Yesu Kristo yoro icyo yashaka urya mugore yarazi ko ashoboye gukora ku buyonga bw'impuzu ze yoronka icyo yashaka Tommy yarabitsi yarafitse ukwizera ko no musengera yoronka icyo yashaka Mbega sukubera ukwizera kumwe Marita yavuze mwami icuza kusaba Imana imanira akiguha musazanja ryamye hariya yapfuye amazi iminsi nimumva ariko nusaba Imana gusa irabikora yavuze ati musaza wazozuka kandi yavuze ati ego mu minsi y'iherezo kwizuka zozuka yari umuhungu mwiza yavuze ati ariko jewe ndukuzuka n'ubugingo yego mwami ndizera ko mwa muhambye nuko byaragiye yego mugenzi umwami kazi wo mumbari nuko yaraje muri uwo runganwe rw'abatizera nibyo kandi yarahagaze aho maze yizera ibyo yabona ko ari iby'Imana bibiliya ivuga iti avana hasi na azovana hasi n'abikigiye ku munsi w'amateka abatsindishe kuko yavanywe ku mpera y'isi no kumva ubwenge bwa Salomo Mose yari wizera nuko yagerageza n'ubwenge bwiwe yari yaragerageje uburyo bwose bushoboka ariko ibyo ntibyakoretse yaragerageje gusohora Isirayeli yarabitsiko yahamagariwe kubikora yaragerageje uburyo bw'ibiharu yaragerageje n'inzira y'igisoda yaragerageje inzira y'amashuri yaragerageje uburyo bwose bushoboka ariko ntibyakunze ariko mu nyuma yakurikiye inzira y'Imana habaye ikihari igisaka cya kumuriro aho nyine ijambo ryamuvugishije rivuga ndiho atari nari canke nzoba ndiho kandi atari ndiho n'ijambo horaho ijambo rihoraho Mose ntiyakekera n'ingorane zose zari kuri ibiremwa byose byaramurwanya ibintu byose byaramurwanya ariko inkoni ishaje mu kiganza yaramufata kandi afatisha ahanga ryose yararyibije hariya mu kiyaga gipfuye kandi yacanye Isirayeli mu gihugu cy'isezerano n'uwizera turashobora n'amazi igice canje cy'isaha kubizera kandi mfise ibindi byigwa bibiri reka tunyarutse kubiraba kuko n'ubundi ntibikenewe uko biri kose hanyuma ubwa kabiri ubuhaza ubutizera tuvuge ubukurikira ubutizera kora iki turababona ukuwizera iki yemera ijambo ubwoko bwose urunganwe rwose kuva kuri no gushika hejuru twashobora gufata ameza atandatu mu byuro neza nkeriye mu kuvuga kuri abo bantu bizera uwizera ntabazi ibibazo uwizera araryizera uko ariko ryose byumvikana ko aricyo cyose uwundi wese yorivuga kuko ryo baringana kose ntiridashoboka uwizera araryizera yizera iki jambo sinemera ijambo esidini ijambo so umuntu umuntu akawunda avuga iki jambo rivuga rero mwibuke uwo ni uwizera uwizera ntabazi ikibazo uwizera ntavuga ati bizoshoboka gute iyo mba nshobora kuriroga risiguwe uwo ni uwutizera n'uwizera yuko rimeze rero uwutizera ubu tubona turafata atizera tubona ko bakoze neza mu gihe babashira mu mugongo kandi babita bigishwa mu gihe ikintu cyose cyagenda neza bari bameze neza cyane ariko igihe umuhanuzi yibizera ko ari umuhanuzi barizo bayashobora gukiza abarwaye n'ibindi yakoze iki ukuri nyako n'ukukebugwa byaza binyuranye n'ibyo bizeye ntibashobora gufata ijambo bashobora gufata ibitangaza kandi barabikora baragenda maze bagasenda amadayimoni barigisha ijambo kandi bakira batizera Matayo 10 yarabagarungitse babiri babiri abo 70 kandi barasenza amadayimoni kugeza aho Yesu yanezerewe kandi yavuze ati nabonye Satani akoroka nk'umu rabya uvuye mu ijuru murabona birukanya amadayimoni Yuda yari kumwe nabo neza ngabo abatizera ari kwa kokanya Yesu atanguye kuvuga ko yari ikintu kinaka ko yari ukuzuka yari ubugingo mwovuga iki mubonye umwana w'umuntu aduza aho yajapfo Mwubuji umugabo agerageza kuvuga ko yajava mwijuri bibira turengeye ntidushobora kuvyizera. Yesu yavuze nibiki umubiri umuvuga ntacu maze nimhemu kera ubugingo. Ngibyo mpemi ha ubuzima nimhemu sinemera mhemu wa mhemu yera. Igira ijambo rizima ku bwanyu kandi ricika rizima. Kandi ngibyo murabibona mu kwizera murabibona murazi ko ari byo kuko ijambo niko ryavuze kandi mpe mugira ijambo rizima ku bwanyu ngibyo baraza baraza nabonye mu bikorane ko bazi gugurya abantu benshi kandi urahaguru kugatangura kuvuga ikintu kinaka baguma gusa hari yabitegereza gusa barindiriye hanyuma maze kuvuga uti rero Yesu Kristo yigaragaje ubwiwe nka Mesiya kuko yari umuhanuzi iryo karabo ribaduzuye baja kuri umuntu umwe kandi baja kure nibikabatizera rero uvuga uti uravyiyumvira sivyo mvuga gusa neza na neza ivyo bibiliya ivuga ngaha barabatizera
Now you say you're making that up. I'm not. I'm saying just exactly what the Bible says here. They were unbelievers.
Barabatizera kandi baragiye. Naho barabigishwa ariko byari binyuranye n'ibyo. Bavuze bati ibi ninde yoshobora kwizera ikintu nk'ico? Murabona bari abafarisayo n'abatadukayo bari basohotse bari baje kwifatanya nawe kuko murabona ibintu by'insiga bwenge biragaragaraye ivye bivyara ubwoko butatu butandukanye byagenze uko hariya muri Egiputa vyavyayu utizera uwizera n'uwigira uwizera vyabaye imigwi itatu yose navyanditse nganyene ku buryo twobandanya tukamara ijoro ryose tubisigura n'ingene bimeze ahantu hose murabibona murabona abantu nuko vyama bimeze murabona na reri tegereza ba mirongo irindwi barasohotse kuko ntibyemeranya n'ibyo bizera yuko byari byo nta cyiyumviro dutegerezwa kugira n'ico we yavuze uhakana ibyiyumviro byawe byita uvuga gusa ibyo we avuga n'ukwatura by'ukuri ukwatura bisigura kugira ikintu kimeze cyo kimwe namba naratuye yuko ikintu kinaka cashitse uko niko kwatura nyakuri kandi n'umuherezi mukuru wo kwa ibyo twatura murabona avuga ko ikintu Imana yavuze murabona bikingira icyo kuri kuko usubiramo gusa ijambo ry'Imana rero itegeretse bamwe mirongo irindwi barasohotse bakoze iki basohotse gusa kuko batemeranya ubwenge bwabo ishengero ryabo ryabari bafise bari birengeje byari birengeye rwose kwiyumvira uko yuko umugabo yari ahagaze ngaha abandi bantu bose bizera yuko uwo yari kivyagwa nta burenganzira yari afise yo kwiyita Imana kandi ye yari umuntu gusa bavuga bati ntitukwicisha amabuye kubwira ibikorwa byiza uko ariko tukwicisha amabuye kuko wewe uri umuntu wigira Imana kandi ijambo ryavuga ko yari Imana azokwitwa umujanama umukama w'amahoro Imana y'ubushobozi data wa twese ahoraho ibyanditswe byabo nyene basoma kandi wa munsi nyene bari ko baririmba zaburi zaburi bini mana yanje niki cyakumpebesheje amagufa yanje yose arado hotse nta gufa na rimwe rizovunika yandirimbo nyene bari ko barasubiramo mu rusengero hariya hamanitse ikimazi gisemerera Dawidi yavutse imyaka majano munani imbere yaba bahuye cyane ntibabibona kandi uyu munsi mana nyene ntibari bwigere bavyumva nabo ariko byari ngaho cyo kimwe nyene murabona nivyo barabatizera nka kurya nyene Eva yari umu nyeti ni rwose atankeka ntiyigeze ijambo ry'ukuri kandi yategerezwa kwigira idini ubwiwe kubw'ivyo yafashe amababi y'umusukoni murabona ariko ntibyari gukunda idini bisigura igifuniko kandi Kayini yakoze cyo kimwe kandi Kayini ntiyashobora kwizera ko bibwa byari byo yavuze ati Imana ni yeri Imana nta gasembwe ifite kandi Imana ni nziza rero ndaja kwamura amashurwe kandi ndakora kora rutari nziza ndahagarara imbere yayo hanyuma nunama imbere yayo maze nsenga iyo mana kandi ndashira amashugwe kuri iyo arutari data na mama bariye amapomi cyangwa kinaka mu itongo rya Eden kandi ico nico kintu cankuye yo kandi rero nivyo nzosubiramwo kuko ndayigira nziza imana ntishobora kwanga urusengero rwanje runini yaje nzoba ndi urusengero runini ya cyane iyo niyo mpamvu rimwe na rimwe umugore mwiza ari umutego wa satana ashoboye gusa kumwifatira ashobora gukwegera iki ikuzima abagabo benshi gusumbaho yo bishobora n'ubu bare bwose buri mu gihugu ibyo nibyo murabona canke umugabo mwiza na neza atohagarara mu kuri ko umugabo wiwe murabona ubugira kandi ashobora kukwegera abo bagore mwi kwidayimoni no kubarungi kikuzimu ego mugenzi murabe satani agerera mu bwiza n'igiki yagerageje gukora kwitangira gukora ubwami bwiza gusumba ubwami kayeri yagiye mu buraruko kandi yacanye ibice bibiri bitatu by'abamarayika hamwe nawe murabona nye n'umuhungu yari rero yari afise birya kamere umuhungu wa satani atankeka yari we ye rero yubu yirubatse arutari kandi yarafukamye maze arasenga ariko Abeli yarazi ko bitari ibyo birukanywe n'amaraso yarazi ko ibyo byabaye kubw'iyo ntumbero kubw'igitsina kubw'amaraso kubw'ibyo yafashe igikoko gitoya kandi yagitanze ku ikimazi kugitandara kandi acigice yizose mwitegereza Imana yamubwiye yavuze iti ni kuki udasenga nkamwene wanyu maze ukora neza uzokora neza ni wakora ibyo ariko oya yarazi ko byinshi kuri ibyo murabona yarazi ijambo ry'inkomoko ryagaragajwe namba tari abana buno munsi murabona Beri tegereza Imana yari yabishingiye ntahe niko bibiri yivuga Abaheburayi igice cya kane murongo wa 11 Imana yashingiye ntahe ingabire yiwe ko yari umugororotse Imana yemeje shikanorgi Imana yemeje ku ibyo byari ibyo yemeye iryo ryari jambo ryayo mugambi wayo kandi yabwiye kandi yavuze ko akora nk'ico kintu nyene maze ubeho ariko mwiyumvire ko yari guheba iciyumviro ki oya mugenzi yari gukizera kandi yaciye agenda ibyo nibyo Kahini yakoze ico kintu nyene ni Murodi yakoze ico abatize nigize beruteshaza co kimwe Nebukadineza naho yagize Danieli nk'imana yiwe yamwise Belteshaza ari ryo zina ry'imana yiwe yabonye Danieli akora imana ibikorwa bihambaye kandi rero Belteshaza yize kandi ko Danieli yari imana rero yakoze igishushanyo gisa nawe kandi yashize hariya maza tuma umuntu wese kugisenga nibindi murabona kandi hari ibyandiko ku ruhome rw'idini zitamenyekana ku ntango y'ubwami bw'abanyamahanga ku buryo atanumwe yashobora bora kubisoma tari urya muhanuzi kandi hari byandiko akuru ho no munsi icabod kubwiza bw'Imana bwavuye muri ivyo bintu rero ivyandiko biri uruhome kandi bishobora gusoma n'ivyiyumviro vya mpemu vyize ivya ibintu vya mpemu vyavyawe na mpemu w'Imana umutama berushaza yagiye hanze maza tori nzaya inzavya zuhora kugira nywere vino kuki yari ubutizera yiyumvira ko ari uwizera ariko yari ubutizera murawo nuko biri niyizeye ijambo ahabu yari ubutizera na yakora nk'ubutizera oya yari hagati y'abizera ariko yari ubutizera niko yakoze yarongoye ubusenga ibigirwamana arabiza no gusenga ibigirwamana neza muri Isirayeli yari ubutizera turabizi barahakanye ijambo ryose ry'Imana ko ari ukuri ubutizera ni murabona ubumwibuke ni ryarya kandi akora nk'uko avuga ngo araryizera ariko ararihakana yavuze ati yemwe byinshi muri ryo bimeze neza ariko namba byose bitameze neza nuko byo bimubwira ubutizera utegerezwa kwizera buri mnyuguti hamwe na buri kantu kose kose n'ikintu cyose cyavuzwe hariya n'ukuri namba atari ukuri namba avuga uti sinizera bibiliya yemwe rero ubutizera hari umugabo yambwiye igihe kimwe umukozi w'imana yavuze ati sindajwe ishinga mushinga na Ibrahimu abantu bangaye shobora kuza nuvuga ngo barakize sinsovyizera navuze ni oya ntankeka ntushobora kuvyizera uruwukizera ntibyari bike kwerekeye nibyabizera utegerezwa kuryizera murabona Kandi ntibaryizera rero igihe ubonye umuntu nk'uwo Pawulo yavuze kubavugishwa n'Imana avuga ko batzobiranda muke abikakisha bakunda ibibahimbara bakabiyutisha Imana bafise ishusho yo kubaha Imana ariko bahakana ubushobozi bwako abameze batyo wamubatera ibitugu mwitegereze bakana ijambo ryose ariko mu buryo bwari bwo bwose n'abasenzi n'abatizera ijambo ry'ukuri nawe ryo baryaragaragajwe mu gihe cyose Imana yagaragaje ijambo ry'aba bantu navuze ko Nowa no kubandanya guceka kuri Mose hamwe n'abahanuzi bose n'abantu Imana yavuye iciye mu birenge ubwenge bw'umuntu maze ikagaragaza ijambo akandi abo bantu bakumye bitandukanya naryo kandi ngaba babigishwa bahagaze hariya abo 70 baraba Yesu akora ibintu yakoze kandi bazi ibyanditswe nawe ababwira ico cari gihe ivyo byategerezwa gucinga hanyuma rero igihe yavuga kintu mwana w'umuntu niki wari kuvuga igihe yatangura kubabwira ibyo gukata umukate nibindi hanyuma arabandanya ababwira ibintu bya mpemu bihambaye hanyuma avuze ati yo ivyo biragoye yavuze ati niki muzovuga rero namba umwana w'umuntu umubona aduze mwijuri yo yacapfa avuga ati mbega numubiri canke ni mpemu zitanga ubugingo murabona hanyuma rero baragenda bavuga bati yo iryo oya ese ishobora kuryizera murabona bava mu ijambo ntibazonasigara kugira ababone ibishiku uwo n'ubutizera bo bakora ico gihe iki ico gihe turabona yuko abo bantu ababize abigira bizera ariko mu shusho yo gusenga hanyuma bakananirwa kubona ukuri kwagaragajwe ku ijambo ry'Imana kuko rigwanya ibyo bizera murabona ntibiraba ukungene wizera ukungene uri umuntu mwiza ukuntu uri umuntu asenga canke ibyo ntaho bihuriye akuba imvuga kuri yemwe ibyo ntaho bihwaniye narabonye abantu bimvuga kuri narabonye abapagani baturira abana babo babarisha ingo n'abagore n'abana babo ibyo birarengeye ibyo mu Kristo yokora murabona mu byukuri barizera ko kariko bari bihenze koko abantu bavuga bati iri shengero ryarahagaze aho muri henda koko mu gihe ridahwanye n'ijambo yemwe murabe sinizera ikintu nk'ijo bibiliya yavuze yuko ariko biriko biri kose murabona sinizera ko dutegerezwa gukora ibi sindajwe ishinga n'ibyo wiyumvira ko utegerezwa gukora Imana yavuze ko twotegerejwe kubikora ibi bimenyetso bizokurikira akugeza he mwisi yose bande kuvyaremwe byose murabizoshikahe bizo bigiye kuzoba kandi ubu butumwa bw'igihe turiko atunezererwa ubu ukubaho kw'Imana igihe cihereza igihe cy'akagoroba igihe imico iri kwirarabagirana kandi ibintu byayishuwe n'ijambo ryagaragajwe no kwemezwa yuko ari ukuri byose byaravugishijwe ko bigashika biciye mu bushakashatsi n'ibindi byerekana yuko ari Yesu Kristo ejo n'umunsi n'ibihe bidashira kandi umuntu ava muri ibyo n'ubutizera nta byizigira afise yaratimbishijwe n'inkomezi za satanika nta byizigira gifise rero nibiki wizera rero ubutizera rero umugwi wa gatatu tuvuga nabigira bizera uwo ni uwo muhungu uwigira uwizera mwibuke matatu barimo hariya rero turabona yuko bakora gusa ibikorwa vya se Yuda hariya hari Petero n'izindi ntumwa za so yabizera harimwo abatizera 70 hanyuma hariho Yuda yimanitse hariya yari uwigira uwizera bakora iki uyu niwe mu gufata nkankama gushitsa baronse ikintu kinaka ikosa muri igihe cyose bama bariko baritegereza kugira babone icanzo babone uko bikorwa babone ko hari abihenda ibihenda amaso ko arama ngetengete barindiriye kugurishwa nico barondera uwitizera we ntacafise arindira arabicira abacira kwiteka akigira uwizera ntaragwa ishinga n'ivyoshika aravyizera uko biri kose kuko ubwo ni jambo ngiyo migwi itatu uko kwa kera bizera azosoho kuko icya mbere avuzwe ko ntacakunda mwene data azokwerekana icyari bwo nyene n'ubutizera Pawulo yavuze ati bavuye muri twe bwa ariko ntibara bacu mu ntango batanguranye natwe yo ntimwirutse neza nigiki cyabi babujije murabona barasohotse ntibara bacu igihe babonye ijambo rigaragara neza na neza ye bashye batangura kuronde amange tengete bashobora gukora ariko abizera bo kuri nta kintu na kimwe rimwe babaza baranditswe mu ijambo kandi baravyizera kandi barabandanya gusegeye cyose biranditswe nimba bitanditswe kuko kuki mwebwe muguma gusa kure y'ivyo kandi barabona rya jambo ryanditswe hanyuma bararyizera kandi barabona Imana igenda genda mu ijambo ryayo kubona igihe ubutumwa umwanya no kugendana naryo nkuko navuze kino gitondo ukuntu osaza Pilato yategerezwa kuba yarage ndagenze harya hose hasi mu ijoro yagize ubwoba mu bwenge bwiwagerageza kwiyoza ubwenge kandi yavuze mani igihata amakenga yahamagaye mu ijoro yavuze ati jewe ngize nogeje ibiganza byanjye ijoro ryose kandi sinshobora gutahura gushika ubu murabana ntibakeye sinshobora kugenda guhura nawe mfise amaraso ku biganza byanjye yo mana we murabona hari ku biganza byanyu hari nzira imwe gusa mushobora kuyakurako iyo niyo kuyemera ivyo nivyo ubice igice cayo ivyo nivyo yasezeranye rero wigira uwizera aguma hafi no gusuma no gukora gusa neza cyane uko bishoboka ariko epfo mu mutima wiwe ariko aragerageza kuronka cyo wewe ukuntu mugikorayo nimbigi kugu kituzuye abico gice indyarwego ni Yuda nivyo neza na neza guma hafi aba igice cy'umugwe yari ujejwe kigega murabona aguma hafi biganza byiwe byama byiteza amahera mushobora kuvuga ikintu kimwe igihe cyose yamari ko ararondera amahera kandi afise ikiganza cyewe giteze ibyo muribuka ntiyari kwaratwenga Yesu inyuma yaho barya 70 hanyuma bizera berekana igihagararo cyabo hanyuma ahindukirira bizera yavuze ati aracari kintu na kimwe muri mwebwe kuko yavuze ati natoranije 12 kandi umwe muri mwebwe numurwanizi Yesu yamenye kuva kwitanguriye kuko yari jambo byari bigoye gute guhagarara umuntu utumwe mwiyumvire cyane rwose mutumbereje byategerezwa kuba bigoye kuri we kugenda hariya hanyuma umugabo amuhagarara mwene data kandi yamenye igihe cyose yuko yari umubeshi yaragiye kugerageza kumutanga no kumugurisha ibiceri by'ifeza 30 singene byari bigoye kubi ahagarika mu gikiriza ciwe kandi mugenzi we agenda agenda hariya yavuze ati mugenzi niko ye niko yise Yuda mugenzi wiwe sinabonye nawe iki gihe cyose sinabanye nawe iki gihe cyose yarabizi mu mutima wiwe ntiyashobora kubivuga yarabizi uhereye ku ntango ngumwe yigira uwizera ndiriye gusa zorindira ivyo avuga ndizera kandi ndizera kandi ndizera yo murazi numvise umuntu umwe avuga yuko ari gihe cibi na biriya uwizera nyakuri nta kindi yumviriza atari jambo ivyo gusa arabi jambo ntarondera ibita genda neza ntarondera ibintu byo kudendekeranya yizera Imana kandi ivyo birakwiye kuma gusa bandanya murabona ubukizera himba mukanya gatoye kandi ntashobora kuguma hamwe ngo yumvirize ubutumwa iminota cumi ategerezwa guhaguruka gasohoka ntibihuje na ntemera ziwe kandi nyene ntacaja guhurira ko navyo kubwivyo arasohoka rero wigira uwizera arabandanya uwo Yuda murabona n'umubeshi umuntu mubi namba ntegerezwa kuvuga ijambo nk'ibyo Yuda guma mu micunga arareka igihe na rimwe ababigira bizera baba bazwi ane nabantu ababigira bizera murabona baba muri bo nabagabo b'ubushobozi bize bafite impapuro zo mutsindo zihanitse bahembwa menshi ibintu byose bamwe muri bo nabagabo bahambaye buburiganya neza na neza nkuko abana ba satani bo babameze itegereza ingene satani hariya kandi acayemeranya n'agace kose kijambo arindiriye gusa gutora Eva afise intege nke aho yashobora kumwereka ububasha bwiwe kumuhenda no akumuhemukira yari satani nguye satani mu buryo bwa Yuda yo muri iki gihe uwo yari satani mu gihe cya mbere yari ikikwemeranya n'ijambo gushika no ku akantu gatoye yagerageje kurondera ahantu yo kura intege nke kandi nibyo neza na neza abayuda babona muri kano kanya zoca umuri ubwo nyene hamwe n'igikorane maze arabe hirya no hino kugeza abonye aho hantu h'intege nke benshi muri mwebwe muri bukariya muri irya joro igihe urya mugabo yava kuri ya rutari yabajije ugusoma yabanjije gusoma abo vyimbwe akwamakarata yo gusenga kwa ningene yibaza kwa fise ico gihe mwene data yarazi neza kandi yaraje yari mu ishengero ritizera ubutumwa bwiza bwose kandi yaduze ahantu ko ni arutari hari wond soro muri Ontario bavuye muri leta nzunzu ubumwe bavuye Detroit Windsor ingoro y'amakoraniro nini ya kandi uyu mugabo yaje hariya yambaye ikoti ry'umuvyuro ni karuvati itukura umugabo yasankuciye ubwenge winjiye abwenge cyane yaraje kuri arutari kandi yagerereye kandi navuze nti reka gusa mfate ukuboko kwawe mvuze ndarushe mbonye yerekwa reka gusa mfate ukuboko kwawe kandi sinari bwigere mbona uwo mugabo kandi yarashize ikiganza ciwe kiwanje kandi navuze nti mugenzi nta kibazo ufite bandanya kandi navuze nti reka tondabe navuze oya mugenzi nta kimenyetso na kimwe kihari oya mugenzi n'umugabo w'amagara meza yavuze ati genda urabi karata yanje y'amasengesho navuze nti sinateye kwivyo washize ku ikarata yawe y'amasengesho navuze nti nta sano mfitaniye ni karata y'amasengesho sinizera murabona nari ndushe mwibuke namba abarungitse initegeko kuri we kubitaho ese ni rwa sidgi wanje niwe yaramurungitse ntegerezwa gusa gushigikira ukuri igihe Mose yati nkoni yiwe yahindutse inzoka kandi abanyamareba bakoze kimwe nyene nk'icyo Mose yari yakoze ni ikintu kimwe yakurikije ibyagezwe kandi murazi icaciye kiba si ibyo murabona uyu mugabo yavuze ati rero yavuze ati hakirahari raba ku ikarata y'amasengesho navuze yemwe wotegerejwe kuba wagize ukwizera kwinshi kandi wotegerejwe kuba warabikoze siniyumvira murabona nta nubwo navyitayeho rero nafunguye ikoti giwe maze arenga igitugu ciwe yabyikoranira ati ngivyo rero nibajije nti nibiki biriko birabahariya yaravye hirya no hino maze ngivyo yavuze ati urabona kirya kintu woni Yuda wawe umunyeti n'umuvugabutumwa w'idini rikomeye yavuze ati ngivyo nari mfise ukwizera kwinshi cyane afise intege nke cyane ntashobora gusoma ivyiyumviro murabona ntibikimu Zako kandi hariya yavuze ati su kwizera kwanje kwari kunini cyane yavuze ati nabishize ku ikarata yo gusengerwa kandi ubu ntashobora kubitaho murabona yavuze ati ngico cha kintu kandi naribajije nti nibiki biriko biraba rero ku muntu bw'Imana bwaramanutse navuze nti mugenzi ni kuko umurwanizi yashize mu mutima wawe kugerageza guhenga Imana yutagezweho navuze nti urwo mwishengero rya Kristo murantunga yemwe navuze uri umuvugabutumwa w'ishengero rya Kristo uri umunywanyi w'ishengero rya Kristo ryo muri Leta Zunze Ubumwe kandi urya muntu yicaye hariya yambaye ijya kositime n'umugore wawe n'umugore wawe bicaye hariya mwari mwicaye ku meza mu ijoro riheze hariya mufise ikintu cita cicatsi gitoto kigipfutse igitambara nk'iki kandi mwiremeye ko ibi byari gusoma mu vyiyumviro urya mugabo yarahagurutse yavuze ati uko ni ukuri kutagabanije mana ngirira imbabazi navuze nti mugenzi wanditse igituntu na kanseri kuri ibya karita none ubu urabifise bijani n'ibyawo ubu rero byamfashe ku ipataro yavuze ati navuze nti ntaco ndabikora ko bandanya biri hagati yawe n'Imana wanditse ibizokubako ku ikarata kandi byaramufashe nta bindi murabona bigira bizera bishushanya abagerageza kubona ikosa rinaka ku mana n'ijambo ryayabona abayuda ni yuda nibo murabona ukuntu yuda yaje murabona ukuntu urya muntu yaje neza na neza nkuwaba bandi nkuwaba neza na neza nkuwabanjirije Yuda yeguriye idini ryiwe yagurishije Yesu ijambo ku idini ryiwe kandi yahemukiye Yesu Kristo amaze kwemanga ko yari igice caryo abakozi b'Imana rimwe na rimwe bemanga ko ari abakozi ba Kristo kandi ijambo ryemejwe neza na neza ryagaragajwe muri shuge ko ari ubutumwa bw'igihe rero biyegurira ukuvugangwa ku idini ryabo neza na neza kandi abantu benshi bazobikora uno munsi kugira ngo baronke ico barya kuma dorari jana yiyongera ko kuyinga neza abahakana iyo mana iri hagati muri bo yacunguye ubuzima bwabo kandi ifise ijambo ryuzuye kandi bazovuga bati iminsi yose ibitangaza yararenganye Imana ntikeneye ikintu nk'ico uno munsi murabona yo ntitsera Yesu Kristo umwana w'Imana mwara mutse Mariya nyina w'Imana uheza gigwe mu bagore bose ibi bintu byose bavuga kandi bamwe muri bo bavuze bati nemera Imana yabatumwa nizera Imana data mushobora vyose umuremyi w'ijuru n'isi nizera ishengero ntagatifu katolika ry'Iroma n'ibi bintu byose nimumbwire igihe intumwa yigeze igira nemera nk'iyo nambi intumwa zari zifise nemera imwe yanditse mu vyakozwe n'intumwa ya kabiri itatu n'umunani nimwihana umuntu wese muri mwe bwabatizwe mu izina rya Yesu Kristo mubone guharirwa ibyaha byanyu kandi muzohabwa ingabire ariyo mpemu yera namba hariho nemera iyariyo yose kuri bo yariyo nta nemera bari bafise ryari jambo ko n'ukuri baracari ari biracyaguma ari bimwe n'urupapuro rwa muganga rwo gukiza indwara yica kandi muzoronka ingabire yo mpemu yera mwihane kandi mubatizwe muharirwa ibyaha byanyu murabona ariko bari gurisha nka Yuda uwo nuwigira uwizera bamwe muri bo nabantu bafise impano cyane kandi uyu yigira uwizera mwitegereze uyu muntu no muntu wo mu buriganyo uyu muntu mutoya arambirwa vuba kandi asimba kandi yiruka ku ryungane ritoya ryose adakunda ntumwiteho nuwutizera gusa ubwa mbere hoho ariko iyo ubonye uyu muntu uwigira uwizera kumaho murabona uwo ni Yuda uwo niwe nizo mpano zihambaye ngiye kuvuga kwa mazina ngaha sinategerezwa kubikora ariko ngiye kubivuga ibyo arivyo byose ku buryo mubimenya nka Elvis Presley Red Bro Ernie Ford Pate Bonne Elvis Presley umupentekote Pate Bonne wo muri Church of Christ Red Frey umudiakoni wo Church of Christ kandi nibaza ko ari reforme umumetodiste kandi abo bantu bose nizo mpano n'abanyabwenge bakura mu iki Yuda yaronse ibiceri 30 by'amafaranga Elvis n'amamodoka ya Cadillac njana canka biri imiliyoni jana na mirongo itanu y'amadolari cyangwa umuliyoni w'amadolari ku ndirimbo zafashwe kandi nk'ibyo hanyuma hariho aba bafise impano ari batatu bahambaye mu gutunganya ibintu bafise ubwenge bw'isi bavuga ubutumwa bwiza bavuga ko babikora abantu b'abanyabwenge abantu bize mwumvirize umuntu yigishijwe muri uwo ngo rubuga se umuvuga butumwa no mwigisha mu kintu kinaka iyo n'ingora niyo munsi abigisha Yesu yinigeza avuga mugende kandi mwigishe gukora yavuze mugende muvuga ubutumwa bwiza kandi bimenyeso bizokurikira abizera uko so kuyigirika akugira umwigisha ashobora kuba ari hariya honyene mana we kubashiramwe ibintu byiza bibatuma bumva nkayo mwicaye neza imbere n'umumarayika mukuru sivyo bafise ishusho yo kubaha Imana umusore mutoya umwe atamenya abece ziwe yoshobora kuza afise ubushobozi bwo kwizera hamwe n'ijambo kandi agatuma mpemu yerakora ibintu bya muntu atazi ko nakimwe kandi akihakana murabo ngibo abantu bahambaye ko mugenzi rero n'abantu batunganya ibintu biteye imbere baroranirwa baza ubwenge mu bwenge bw'iyisi neza na neza nk'uko satani yakoye Eva rya mugore mu atagira ikimufasha yaje neza na neza kwagerageza kumugurisha kwiciyumviro ko yoba umunyabwenge kurusa kandi kayarondera mu mwanya wo kuguma neza ku cijambo rivuga yashatse kumugurisha kwiciyumviro cyuko yoba umunyabwenge kurushiriza kandi yaraguze ikizandazwa ciwe oya mugenzi yo mana we neza ikintu kimwe abafarisayo bagurishije kandi bakoze murabona hamwe n'ubwenge murabona hamwe n'ubwenge baze ariko bahakana ijambo ry'Imana ryose naho ryemejwe neza kandi rigaragajwe kuri bo baracagerageza kubona ikintu kinaka kandi biyumvira ko ari uburiganya ntibatonze neza mu byiyumviro byabo ntibashobora kuryizera ushobora kubabwira ikintu icyo ari cyo cyose kandi bakongera bakagaruka ushobora kubabwira ikintu icyo ari cyo cyose bakongera bakagaruka kandi ntushobora kuri binjizamwe murabona tegerezwa baretsetse agusigiha kanenge koza nico cyonyene bareretse niyo mpamvu ubuntu bw'Imana utunenge twaje twose twoja habona namba narinda dufise murabona n'ubuntu bw'Imana akuki nta tunenge turi mu ijambo ry'Imana n'ubutumwa bwiza bugororotse namba nababwiye uwo ari we wese ni nigisha tangi kindi cyacu cyo kitajanye neza na neza n'ijambo ry'Imana mubwire ngiki kintu njifuza utwo tunenge mugerageze kubona mushire amaso yanyu kuri ico kandi ntimuzobona tunenge kuko nta tunenge tuhari rero mwibuke Yesu yumviriye yari yaribonye urya muntu yiyumviriye ko yari bonye akenshi nibaza ko bari bonye bari imbe bameza atako atarya bo nabigira bizera indyarya bari ku ijambo 99 nka Elva ariko 99 kwijana nibice 90 ariko nico cy'icumi cyateye urupfu rwose rw'umubabaro ico nico kintu kicira ko iteka kuko ntibafata ijambo ry'Imana abona bigira abizera rero ngiye kurangiza ubunyene kuko nafashe ikindi gice cisa Yesu tubona ko yatugabishije kuri minsi ya nyuma n'ubu bwoko bw'abantu ko bazoba basa cyane n'ikintu nyacyo ko bohenda n'abatoranijwe nibiki nabo ni Yuda abo bantu baja kure y'intumbero murabe bashobora no kurira kuvuza indiru bavuga ko basenda amadayimoni nike kandi rero bahindukiza maze bahakana ijambo neza na neza bafise ishusho yo kubaha Imana bafise hafi rabaho Yuda yavuye impemu ya Yuda yuriye mu butumwa bwiza gushika mu mwanya wa Pentekoti ariko igihe hashika igihe cy'umubatizo mu izina rya Yesu Kristo n'ibindi bintu bijana n'umubatizo wa mpemu ye yarasohotse yigerekana uko yari akandi yo mpemi shobora kuba muri ayo madini gushika igere neza kuri uko kuri hanyuma isubira inyuma neza ngiyo mpemu iri kuri bo yateguye kuza kwabo neza nkuko Yohana yateguye kuza kwa Yesu rero muvuga muti Yesu yavuze ko bizoba zegeranye cyane ubu ubwo nibwo bwoka amazina yabo yanditse mu gitabo kuva ku itanguriro ry'ubugingo bizera cyangwa itanguriro ry'ibizera ijambo ry'ubugingo ryose aho ni abatoranijwe ubu ni mwitegereza aba bantu rero mvuze ibi n'icyubahiro hamwe no kubahana urukundo rw'Imana namba ntako ruko ngiye guhaga magarwa kuri arutari ubwanje mwitegereze Yesu yavuze ko vyozimice na watoranijwe aba vyoshoboka uyu ashobora kuba atari umumethodiste ntashobora kuba umubatiste turazi ko abatizera ubwa mbere ariko n'amahuriro y'abapentekoti yashize ayo madina cha imirongo ngenderwa ko hatari mu ijambo maze baca umurongo maze barishiramwe amadini yabo bashira ijambo hanze bari ba kutsimicyo n'uwatoranijwe barasa uvuga uti bararira makominduru wa simba simba hejuru bavuga ko bafise ibikorane byo gukiza ingwara nkuko ya dayakora niko bakora igihe bagiye hanze bataka banezerewe n'ibindi kandi bafise amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama ariko mwibuke ntazanana n'uyo mugwi aja ntizamugwa uko munsi w'urubanza urubanza rurateguwe kandi ibitabo byarukuru wababitsi hamwe n'iki gitabo aricyo gitabo cy'ubugingo cyuguruwe kandi hariho umugeni kugira abicire ku iteka murabona nayo igitabo cyuguruye aicyo gitabo cy'ubugingo ico ni ntama ku ruhande rumwe hamwe n'impene ku rundi murabona abantu bapfuye kera bataronza kadyo nibo bazoba bo gutandukanywa ariko nimwitegereze kutsimiza uwatoranijwe mwitegereze urya mugu uwo ni murwa kurikira mwene da haleluya ego imana ishimwe hanyuma ibyina mu mutima wawe urabona ico bariko baragukorera ba baragutumira mwishengero kuko impwegi kuko babamuza amafaranga bashobora kubaronkamwo nibaza ko ntabizi bashobora kuba bibaza ko ntabizi ariko ngabitsi Yesu yarazi kuva ku itanguriro uwazimitsa murabona ariko niki yakoze yararindiriye kugeza kirya gihe ico nico dutegerezwa kwa madukora turindiriye kugeza kirya gihe ntiwijana ubwawe urindire gushika bafise ishusho kandi babandanya uko uyo ni wa murwi uzimitsa niwitegereze uwuzimitsa urya murwi atari uwizera ariko uwutizera ariko uwigira uwi yo mana we nibiki bariko barakora baramugobera kugeza aho bashobora akuronka ikintu kinaka banunutsa amafaranga bashobora gukura muri abo bantu murabona kandi bayiha muri ibi bikorane binini yabihambaye ahakana by'ukuri kandi barabizi murabona ibyo uvuga ntatandu kandi babifise baburira abantu nabo imbere yuko uba bati nturyumvirize umugabo umwe w'umutwari w'intwari wo mu bwuga hagarara hariya muri aho higi gihe gusa mwene data kiti ya kirindwari yavuze kuri ya rutare maze avuga ati mwene data Branham umuhanuzi atangiye gatukuri igihe yasizwe ariko rero avuze igihe ugusigwa guheze ko yavuze ati ntiwizere inyigisho ziwe kuko sinzi ukuri kandi ntiyigeze amenya ko igihe nari nicaye mu nzu yanjye uhoraho yampishuriye hanyuma naramanutse hariya ni kukujya umuntu ashobora kuvuga igigeza nde umuhanuzi niwe yabivuze kandi umuhanuzi ijambo umuhanuzi uwerekwa ryake rero mu cyongereza umuhanuzi risigura umwigisha ariko mu isezerano ryake uwerekwa yari umuntu yafise insobanuro ivuye ku mana y'ijambo kandi yavyagaragazwa yuko ari ijambo ryaza kuri we hanyuma akabikora bibona bitaraba uko niko kandi umuntu muvuga yuko umuntu ari umuhanuzi hanyuma akavuga yuko inyigisho ziwe ari ibinyoma namba atari ubwo bwo kuyironderera amahera ni iki gihe bikigeregerejaho ibyo bintu bizoshigwa ku rubuga ariko ibyo ni ubwoko bwabyo uwo yigira uwizera gusigiririza mu murongo akakwita mwene data kurya nyene yuda yakoze mwibuka bumviriza bose yibande nabo ni muri mwebu muri uyu mugwe nibyo neza na neza ubu tugiye guheza muri muntu wese ari ngaha hari muri muntu wese iyi kuri iyi bande kandi aho ntegerezwa kuzopfa muri iyi si umunsi umwe aya mabande azokumariho nibyo murabona kandi muri umwe muri iyi migwi mutegerezwa kuba muri umwe muri iyo neza na neza ntimushobora kubihunga muri umwe muri iyi migwi rero niki wishushanya ubwawe na akamere ya bibiliya yizeya aho wizera ijambo igihe ryagaragazwa nk'uko naryemeje iri joro yuko ryamye ari ijambo ryagaragajwe ryinyuranije nibyo abantu bizera yaba wari kuba wabayeho mu gihe cya Nowa Ubure kambaze guti wari kuba wagiye ku ruhande uru ruhande rw'ishengero cyangwa uruhande rwa Noa umuhanuzi murabona iya bagwarabayeho mu gihe cya Mose wari kuba witeye ubutumwa bwa Mose nyuma yaho bwari bwemejwe kandi bwagaragajwe n'Imana ariko wari kuba wajanye na korana datani n'abandi ukavuga uti si wewe wenyine aba bantu bashobora gukora ibintu murabona wari gutegerezwa kuba umwe cyangwa uwundi cyangwa wari kuba umwe nka Daniyeli cyangwa kuma kumwe n'ishengero ryari hariya ku munsi mukuru wa Nebukadineza bariko barakora murabona wari kuba wagiye hanze cyangwa wari kuba hari mu rubanza ikintu gihambaye wari kuba uri kumwe na Eliya urya mugabo yari ahagaze wenyine yitwa umutama w'umusazi umuntu yataye umutwe kandi ahagaze hejuru ku musozi n'umutwe wiwe ukayangana hariya ku zuba n'inkoni itagororotse mu kiganza inyoni zimu agaburirira umuntu yasaze cyane wari kuba uri kumwe n'abaherezi n'abandi hariya n'abezeberi n'abandi mu gihe cya Yesu wari kuba washigikiye uyu muhungu atagira mba abamuzi nta dini yarimwo bavuga bati wavuye muri iri heshuri ntitugufise mu bitabo byacu ubu bwenge uburonka gute ni hehe wigeze ubwira namba tutakwigishije ibi bintu waciye muri heshuri uri mu metodiste presbyterian umubatisi nta kina kimwe muri nivyo yari jambo nivyo neza na neza data mbegamu canke wari kuba wafashe uruhande rw'abafarisayo bwo kwizera kugezweho ku muherezi w'umutamaciye bugufi naho ameze neza kandi ari umuntu mwiza n'idini ryashizweho kuva mu nama ya Nikeya n'abandi kuva mu gihe cyari tera rishinze mbega wari kuba n'uyuhe mugwi wari kuba uri kumwe nawo mbega wari kuba wahagararanye n'ijambo igihe uribonye rigaragajwe kandi ryemejwe ari ubutumwa bw'ico gihe canke wari kuba wafashe uko ishengero rihagaze ubu niwishire muri iki kibanza n'ijoro mbega wari kuba uri hariya n'intumwa igihe ba zabona Yesu n'ibi bintu byose by'insigabwenge igihe yahambarira barya bavuga butumwa akavuga muri cya muri urubyaro rw'inzoka abo batama babavuga butumwa ababavigishwa babizigirwa bigiryo jambo nta kindi muri atari kirindiro c'ibisuma mwuzuye amagufa y'abantu bapfuye nta kindi muri atari mpome zikuyengeje murabona mw'abana b'inzoka mwe wari kuba wahagararanye n'umuntu w'ishavu nk'uwo yahagarara hariya agacira ku iteka abantu akonona ibintu yavuze ati ninde muri mwebwe yonyagiriza ica namba ntakora ibikorwa bya data bavuze bati ntimwumvirize urya muntu afise impwe mumbi kuri we musazi yarasaza afise impemu mbi murabona bijya bintu yakoze we n'impemu y'umurozi kuri we kandi rero igihe we yari afisiye imyaka cumi n'ibi yatangaje no gutangaza abahereza akoresheje ijambo ry'Imana murabona yavuye mu ishuri ryo mu ijuru murabona nimwabona umwana w'umuntu aduga iyo yavuye murabona iryo ryari ishuri ryiwe ariko mbega wari guhagarara hamwe n'intumwa ku muntu nk'uyo igihe uguhangana kwaba canke wari kujana n'abarya 70 maze ukavuga rero turasubira inyuma mu mashengero yacu nimba uko ari kugiye kwigisha uvuga yuko wewe umwana uri umwana w'umuntu none inyuma ya byose wewe urinde uri giki umuntu nka jewe nsangire na wewe hanyuma ugerageze kuvuga yuko wewe uri ikintu kinaka nakurabye nabonye intege nke zawe nakubonye urira nakubonye ukora ibiri birya canke biriya nakubonye wewe ujana natwe ku ishamba ni iki kintu cyose nk'ubu kandi uri umuntu usanzwe hanyuma ukavuga ko waca uva mu ijuru ibyo birarengeye kuri jewe mbega wari kujana nabo canke wari kujana n'abarya 70 canke wari kujana na zijya ntumwa na Kristo igihe wera Marte yagerageje kugumya ujya mu batizo mu izina rya Yesu Kristo mu ishengero igihe yagerageje kugumya ibimenyetso n'utwumwa mizana ibindi hanyuma ishengero katolika ryaciriye urubanza uwo muntu kandi ntiryari rikishoboye kumwemera rwose hanyuma baramwirukanye igihe yahakana gushigikira ibi bishushanyo byose by'abantu bapfuye hamwe no kubisenga gusenga ibyo bishushanyo n'ibindi gihe yanka inyigisho zonge weko yavuze ati ijambo ribukuri kandi Imana yamwemeje n'ibimenyetso n'utwumiza kandi ibyo yavutse bitaraba byarabaye kandi ikintu cyose yakoze yagendeye muri mpemu mu w'Imana kandi yarabyemeje kandi nta numwe muri abo bapatiri cyangwa ikintu cyari cyo cyari gushobora gukora ikintu kuri ibyo mbega wari gukishigikira uruhande uruhe cyangwa urwa Marte cyangwa wari gushigikira nemera za Katolika mu bijambo by'Imana cyangwa inyigisho zishenge biri imbere woshobora gufata kwemera inyigisho zishengero cyangwa kwemera ikijambo wibuke mu bihe byose nk'uko ubunyene hamayiki ukwizera gukundwa hagati mu bantu kandi byamye bitandukanye hagati n'ijambo nyamwibuke yo antikristo hakani ijambo na gato ryose yigira nk'uwizera ariko sivyo na gato y'ukuntu ryanditse nga muraribona satani yabwiye eva yibwizeye ryose ariko nkaryo karya gato y'icane yamubwiye yabafata gusa byose ariko akantu gato ya gusa koba ja kwiriba coba ari iki kintu mutegerezwa kurifata gace kose gusa kurya riri ngaha murabona ukuntu gusa rivuzwe ngaha byotuma ukora ibindi bikorwa bya mbere ubugira kandi ariko gusa iki jambo ryavuze uwo yamye wamye umutego wa satani kuva igihe wakoze ubwa mbere kuri Eva ukukizera gusa gace gato iki jambo na kandi ibihe byose ritandukanya iyo migwi itatu y'abantu ijambo ritandukanya bo bano bantu muri buri gihe byamyuko igihe cyose kigeze kucigeze kuba byamukigihe Imana yarungitse ikintu kinaka ku rubuga hanyuma karigaragaza neza ijambo ryiwe hanyuma hari barya bakurikira bavuga ko bati turabizera kandi niko bari hari bano batashobora gusubira inyuma bizera ijambo igihe cyose mushobora akuguma ku ijambo bararyizera ariko ibyo binyuranye n'ubwo Imana yovyerekana nk'uko bavyerekana nk'uko bavyizera bavuga bati rero sinzi ivyerekeye ibyo ubona ubutizera canke mukurikira kugira mubone aho mushobora kuronka karyo ko akuvuga ngo murahano mu muyuda mu gutobekeranya umuntu munaka nk'uko yabikoze nari ndabizi yuko byoshitse canke ko co kurikira igihe kimwe umuhungu mutoyi Kentucky yarerewe hejuru ku musozi ntiyarabwigera jahari ikiyo bwa bari bafise agace gatoya kamanitse ku giti ariko ntiyari bwigere yibona yarira uwisubire nk'uko byavuzwe kandi yagumanye na nyinabo kandi yaba mu mazu meza inzu imeze ntiyakera igihe binjira mu cyumba kimwe mu byumba byahoraho umuryango ufise icyo kiyo akiva hejuru kugeza hasi murabona kandi igihe uwo muhungu mutoyi ariko ariruka mu nzu yari ahagaze Jimmy mutoyi yabonye nka Jimmy mutoyi murabona kandi yiyagaje mu mutwe hanyuma ya Johnny mutoyi yaratwenze yaguma simba va hasi hejuru na Johnny mutoye simba va hasi ja hejuru rero murabe muri ibi muri bona muri inde ninde muraba ba John batoye mwigana muri inde numwe muri bo ubuzosubira inyuma agasembwa kambere mwatoye mwisa agasembwa murabona nimwigerageze kwinini nimwigereranye n'ijambo ry'Imana kandi murabe ko ari byo namba ijambo ryemeza ibi bintu byose murabona nimwemeze ibyo bintu byose mukoresheje ijambo Yesu yarabivuze ko mugenzi mugumye byiza nivyo neza ubu nimurabe co mucirorese ijambo ry'Imana mubi hefyibi heze maze mubona umugwi muri iyo migwi itatu mwogaragariramwo nimwiyumvire gusiya bamwari mwarabaye mu gihe cya Mose yabamwari mwarabaye mu gihe canke mu gihe cyari cyo cyose hanyuma rero uko bimeze ubu rero ni muvyiyumvire ko ubu birakomeye ubu kandi ntimubifate minenegwe kandi uko umeze ubu vyerekana umugwi wobaye muhariya murabacamanza banyu bwanyu ivyo vyerekana ico muri revera muvuga butumwa nuwe mugwi woshigikira igihe Yesu yavuga ryatangazo ryari rigoye kwizera iki nyuma yaho yemejwe ko ari we yari jambo murabona ariko yamara iryo tangazo ntimurigera muryumva umwana w'umuntu yovuga iki nk'uko yosubira mu ijuru aho yajava akandi yavuze ati yemwe ndazi aho yavukiye ndazise ndazi nyina none nguye avuga ko agiye kuduga aho yaje ivyo vyari kuba bikurengeye gatoye sivyo kamugenzi raba muri umwe muri iyo migwi uko mumeze ubunyene uko ubwenge bwanyu bumeze mwebwe ngaha muri iri koraniro riboneka namwebwe muzoba muri koraniro ikaboneka kwibande ubu bwenge bwawe buzoba bumeze umaze kumviriza iyi bande bikwemeze umugurimwo bikubwira neza na neza huri nambura uwizera ijambo kandi uzogumana naryo nambu uzosohoka canke uzimye iyo bande bikubwira icyo wakoze ntushaka kuryumviriza kandi urarizimya uvuga uti sinshaka kumviriza ibyo ibyo nurya tizera murabona ntushaka guhagarara kugira ngo urisuzume kandi urabe namba Haru kuri changa taru kuri murabona changi. Uri hafu gira geza. Kuribo namgo ikosari ina karero. Ura zahura na honyene. Imani dufashe kuri gizera no kuguma. Kuri ryo no kuba. Abizigi kwa kuri ryo. Reka dusenge. Mukunzi data wo mwijuru. Ukuntu bigoye rimwe na rimwe. Kuvuga ibintu no kumenya ko. Nkumbura ibihumbi icumi by'abantu. Bazokumva iyi bande. Mugi hazoja. Mugi hugu chose cyo ku isi. Ariko mukunzi mwami. Kuri nukuri cha ndasaba mwami ubwa mbere wozo umutima wanje ewe mwami umpime ungerageze wuna mure gusa maso kuri jewe mwami ndumunyantege nke nda ndarushe ndananiwe umuhogo wanje wafatanye iminwa yanje imeze nkiyumye akandi umubiri wanje urananiwe ndiko ndasaza akani ntahwazoca umwanya mwinshi cyane wundi mwami nkumbure ukuzunguruka kwizuba kwinshi cyane imbere yuko nzoba nagiye kandi rero unsuzume data kandi namba hari ikintu kinaka nkora ukimpishurire gusa mwami unyereke eteguye kugitunga niteguye kugitunganya ndirabu bwanje hariya mu kirore ki jambo ry'Imana ndihe mbega mbona mu maso yanje mbona herekana Yesu Kristo uwo niwe muntu mu kirore mbega mbona umwe mu bizera bo mu isezerano rya kera cyangwa bizera bo mu isezerano rishasha mbega nibo ubwanje nkuwigira uwizera tuma akandi yiyumvira ijambo kandi yofata icyumviro c'idini mu gishingo cyaryo mbega nibo nubwanje hariya ngerageza kubona akanenge karyo Yo mwami nambaruko unyotse gusa mwami mutima wanje ube wejejwe kandi utagira gatosi kukubu nubuzima bwanje mwami nda nuko ndawushaka utunganye nta kamaroko gukora ibintu wikurayo namba hari uburyo bwo kubikora neza jewe ndabishaka bitunganye data sivyo vyonye ariko ndongora abagabo nabi n'abagore na kandi abantu nkunda kandi bankunda rero kandi data nimba hari ikintu cyari cyo cyose nimba niyumviriye rino joro yuko ishengero ry'idini iryo ari ryo ryose ryari mu kuri canke imana mpuza maya amashengero ko yari mukuri nimba abantu benshi bari mukuri mwami imana mfasha mb'umuntu bihagije kandi umukristo akwiye kwemera amakosa ya no guhagarara no kurungika bano bantaho nibaza ho baye hukuri nyeza rero ndabe hanyuma mbona ariko nicashika kuri bino bintu mwami kuri kure cyane aho nshobora kubona afise bino bintu byo guhakana ijambo urashobora kuribabwira hanyuma aho nibavuga bati ni vyiza ntatandukanira rya ryo Imana ntiyizeye ibyo bintu mwami ndizeye yuko uri Yesu wa wundi urya mana nyene uracari ya mana kandi ntuhinduka ndasavye mana yuko uduha mwemu wawe yera akugira rino jambo ribe rizima kuduha inkombezi zitanga ubugingo yuko munsi munaka igihe ubuzima buzohera kandi wejeje natwe yuko tuzoba bazima kandi tuzoduka mu ijoro mu vyiyumviro vy'Imana imbere y'ukuremwa kw'isi Imana biduhe turabibabwira tubabaririye ibyaha byacu mana tubabarire nimba hari abagabo cyangwa abagore ngaha bahagaze mu yandi mashusho hafi y'abizera mu ijambo mana ezi imitima yabo nimba hari sinshaka kubabona batakaye bazimiye mana ndasavye ngo udufashe gutahura yuko ikosa rimwe ryoshobora sokosora iri kosa hari nzira imwe yo gukubikora no guhakana amakosa yompi mu nzira yo kwitegura kandi ndasavye mana ngo uduhe ibyo mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo hamwe n'imitwe yacu yunami imitwe yacu yunami ubu nshaka kuguha iminota mikeye igihe n'abana iyerekwa ry'ikuzimu ako muhungu mutoya imibabaro yaryo hanyuma birashoboka ko nihenda muri ibi birashoboka ko kuwa ugusa bwizbizo shika sinzini bisa nuko arahantu hana akacari ikintu cihariye si ke kera cyane igihe nabonye inganji zaba heza giwe igihe nari mu nganji y'abatasigaye yabatsimiye na semere yewe mana nkuzure ko umuntu angwatse nga ntubishikore nta rurimi rwo bibabwira neza ico imibabayiro yawe imeze nta buryo kuri jewe no bibabwira nimba mwizera yuko hari kuzimu hakumuriro huzu uyo muriro namazuka hohobaye ahantu hari byatsi bibitsura byico imibabaro y'ukuntu abazimiye barimo kandi yaba ngerageje kubabwira ibintu birenge yugu atahura ko umuntu sinoshobora kudondora ibibanza cabahezagiwe ingene hari amahoro akutigera upfa akutigera usaza akutigera urwara buri gihe nta naryo nta naho umu naho umusore na ntaryo ufise amagara meza kandi ntuzigera upfa ubugingo budashira mu busore buhezagiye n'uwera Pawulo yavuze ati iby'ijisho ritigeze ribona n'ugutwika utigeze kumva ibyitigeze byinjira mu mutima w'umuntu ntushobora Imana yabiteguriye abayikunda kandi nk'uko ari nankeka ukuri mwembi hano mu ikoraniro ritaboneka tugaragara hano iri joro muri umwe muri iyi migwi canke turabizera b'inkomoko bisuzumise n'ijambo nambi ijambo rivuze ikintu kinaka hanyuma kandi namba atari ja iryo iri joro mwembi hano n'ikoraniro ritaboneka namba mutahari namba mutari kumwe n'uwo murwe wizera umuguko akugusengera ubu kugira ngo winjire muri uwo mugwe wabizera woshobora kwereka ivyo nyene imana kumanika n'uwo mutwe wawe wunamye n'umutima wawe wunamye wuka ya maso kandi imbere y'imana rimwe na rimwe abantu baratinya gatoye murabizi kuduza ibiganza byabo batinya ababanyi babo bategerezwa kumenya uko botegerejwe gushaka guhaguruka no kuvuga bati jewe narakosheje narakosheje urnyegezi cyaha ciwe ntashobora kugutera imbere ariko uzokwatura icyaha kibazoronka umugisha murabona icyaha niki kutizera kutira ijambo ubu namba atari uwo mu murwi kandi hari ikintu ubona muri bibiliya worosha gusa mu yawe mu yawe ubwenge bwawe ntushobora kubibona urazi ko bibiliya yabivuze ariko gusa ntushobora kubitahura kandi yamara ubicaka uvuga uti mana mpa ugutahura nzokumvira woshobora kuduza ikiganza chawe kandi ukavuga uturanyibuka mu gihe usenga Imana iguhezage ni byiza muravu vy'ukuri mu byiyumviro hari ikintu muri bibiliya yewe jewe gusa ntazi ndatinya ko nzo kwisanga muri umwe muri iyo migwi nkumbure ngiye kwisanga ubwanje nabo mirongo irindwi hari gusa ibintu bimwe biragoye kuri jewe gutahura ingene iyo Mana ishobora gukora ibintu nk'ivyo ingene ishobora kuba ingene Yesu ashobora kuba wawundi nyene ibi bintu jewe sindabitahura nshaka kubitahura Mana mfasha ukudizera kwanje ndashaka kuba igice cyaryo nshaka kuba umugabane w'ijambo ndarishaka muri jewe ni mwaba muri jewe amajambo yanje akaba muri mwebwe musaba icyo mugomba cyose kundi zobabera kuno Yohana 15 turazi ko ari ukuri mwitegereze ni mwaba muri jewe atari muri iyo nyuma muri n'inyuma ariko ni mwaba muri jewe amajambo yanje akaba muri mwebwe musaba icyo mugomba kizobabera kuno muzo kironka dukwizera uwizera amajambo yacu akizerwa ntumwe abavuye mu rupfu afise ubugingo ariko urashobora kuronka ijambo ubwa mbere urashobora kuronka ijambo ryose rya Kristo Kristo ni ijambo ryasizwe na Kristo bisigura wasizwe ijambo ryasizwe kurya munsi ryagaragajwe umukiza umucunguzi aho ni igice yategerezwa kuza kandi yari urya muntu yasizwe kugira afate kirya kibanza rero ni mpemu yera mu minsi ya nyuma akugira abandanye amuri ku muco w'akagoroba agarukana uwizera ukwizera akwari siribanzwe biciye mu madini akira kwiteka amadini hanyuma akagaruka akukwizera kw'inkomoko hamwe na nukwizera kw'inkomoko guhagaze muri bibiliya y'inkomoko akwizera buri ijambo ryo muri yo atakongera ko canke kuyikura ikivugira canke ivuga biriya gusa rivuye uko ryavu kandi ushaka kuryizera muri ubwo buryo aho bahari abata dugije ibiganza byabo no kuvuga bati Mana nyibuka Imana iguhezagire mwigeme Imana iguhezagire mufasoni atiri Imana iguhezagire neza Imana iguhezagire muyabaga Imana iguhezagire mushikanje ndamushaka nda Imana iguhezagire mushikanje mu rutonde gwi inagu Imana iguhezagire kumpera ndashaka kandi Imana iguhezagire muri ukiri muto hamwe na wewe mushikanje Imana iguhezagire Imana iguhezagire Imana iguhezagire ubu mwibuke ntugije ikiganza cawe kuri jewe kuri we neza inyuma yanje ubu umwami arabona ikiganza cawe naho nto kibona we arakibona arazo mutima wawe arazi kibiduza hariya arazi intege nkeza igitomica rico kubwizo ntege imana iguheza gire mwene data umuntu wari wunda avuga tsinda gomba kwizera ijambo ryose imana iguheza gire imana iguheza gire umfashe mwami umfashe uhoraho arabona ibiganza vyanye ko mugenzi hariho ibintu ntashobora gutahura sinshaka akubutizera naho nto bitahura nshaka kuvyizera uko biri kose nditeguye kuvuga mwami imana ndi hano ndashaka kwizera afashe ugutizera kwaje mwami imana ibane nawe imana ibahezagira ibiganza byinshi byatugi byinshi kandi biracaduzwa imana iguhe mwene data icyari cyo cyose cyova duza ikiganza cya ufisi intumbero byo kuri nyayo hanyuma ubona ingene wiyumva kuvyerekeye ibyo washinze nta yuko hari ikintu gitoya akinaka mu buzima bwawe urabizi hari ikintu gitoya akinaka nushaka yuko kibaho ariko kiraho uko biri kose uburyo bazingene byashoboka gukoreka kandi mwamurandinda kuba yudurandinda gukurikira ubutumwa ari ukugira ngo guca niyumvire ku munsi umwe hazoboneka kanengewe mana ndabe ntabari jewe nyemera ngumane n'ijambo ryawe murabona canke nkumbure nobaye ubukizera niyumva gusa rero mwakuka abandi bose batovuga uko ese nshaka kumera nkuko byonyene nshaka ko bubizera n'ibyo nshaka ndabona ijambo ry'imana ry'igihe ndabona mwimana kandi mwami ngira ngigice cy'iryo jambo ngira igice cyaryo nshaka kuba igice cyaryo umwami abahezagire ubu reka dusenge ubu reka dusenge kandi umuntu wese wisengera ubwawe tutagiye tuzoba hamwe ngankumbure n'abakiri batoya barapfa dupfa ku myaka iyo ariyo yose dutegerezwa kwitandukanya kandi iki kintu gitegerezwa gutorerwa umuti kandi ntimushobore nyene gushika ngaha giturumba gutegerezwa kuza mu gihe ufise ubwenge bukwiye muvuga muti rero imbere y'uko mpfa namba nshobora kubibona ya ntuvuga ibyo woshobora ko no kutaba ufise ubwenge bukwiriye ico gihe woshobora kwicwa imbere y'uko ushika muhira mwisanganya woshobora kwicwa n'umutima ntubizi igihe igiye kugushikira imana yonyene niyo ibizi ndaraba abantu hanze mbere bataritse ibiganza mu idirisha murabona imana ibahezagire jewe nshaka kugororoka nshaka kugororo none rero reka yubikore neza ubu nyene bikore ushobore kubitunganya mu mwanya umwe namba kubibwina mu mutima wawe namba uja kuvuga bivuye mu mutima uti mwami Yesu ko vyoba biri kose canke ico umuntu wari we wese avuze ijambo ryawe rizokwama ari rya mbere mu buzima bwanje ndarishaka mu buzima bwanje iri jambo bibiliya Bibiliya ivuga uko kandi ndizera yuko Bibiliya ari ijambo ry'Imana kandi ndazi yuko zanemera n'inyigisho zigishijwe muri ivyo vyabigize akagwi kuburyarya mwami mpanagure ubinkure ko kandi unyemerere mbe wawe vy'ukuri ndagutarikiye ibiganza nunamuye umutima kuri wewe ijwi ryanje kuri wewe isengesho ryanje kuri wewe mana ngirira ikigongwe kandi ibiganza vyanje biri hejuru umwami naho nkumbura tombo ubushobozi bwo kugenda nkaye no kingo sinze mpfe ariko gusa gufata urugendo kumuhingamo no kujana umuhira we ariko mana ndizera yuko bizoshika konzo yuko hategerezwa kubizamugwa ku munsi wanyuma kandi igikorwa kizokoreka kandi data niko ikaranga ikiranga minsi cyacu kivuga iyindi minsi itatu n'itandatu yirenga hanyuma igikorwa kizoba kirangiye kandi wewe uzotegerezwa kuza igihe kinaka muri icyo gihe cyanjye mu mubiri uzokizwa kandi rero tubwirwa n'abiga iby'ibihe n'abantu barondeza ibintu nk'ibyo yuko twateye imbere rwose imyaka myinshi byinshi cyane nk'ibyo imyaka myinshi gushika harya batubwira kubw'ikiranga yuko turi kure cyane gusumba ibyo birashoboka ko hari imyaka cumi n'itanu cyane mirongo ibiri isigaye sinzi data ariko ndazi imbere bijanye n'ikirangamisa twamaze kuhashika ndabonaho hatashobora kuba ibyizigiro bisigaye mwana yuko nibatangura kurekura ayo mabombe kuri umwe wese muri twebwe nta kibuga cindwano kizohaba bazorimburana kandi mwama ariko biriko birajeje tahariya kandi naho bibiliya ivuga ko amajuru yose y'isi bizosha n'umuriro mana ndabona igihe kiriko kirashika ndi yumvira kukwishwa ko mukuru w'igihugu kandi rero murabona urya wundi munsi urya wundi muntu wi mubiyinjira arare ara ataretse ngo umuntu akiguru banza baca baramurasa mu bwicanyi bukabije we man umwaragirwa n'icaha ngo urya nkurya wundi ubwacu yo tegerejwe ko bari ihanga ry'abakristo aturakaro rero kabigute mwami ku bukristo atubabarire data dufashe we man na cyane cyane ishengero ryawe ababatijwe muri wa mubiri wa Kristo wa kabanga uwo ni mpema atanga ubugingo niko wavuze kandi nk'uko umwana w'umuntu yaduze niko mubiri wiwe uzoduka kandi niwe mutwe ishengero diwe niyo mubiri yewe mana n'umutwe niwo uyobora umubiri utuye ukuyobora ko mutwe kw'ijambo akuyobora umubiri wa Kristo kandi nanje mbe igice cy'uwo mubiri mana ndasenga bano bantu badugije ibiganza na bose bari ngakani na bose bariko barumviriza iyibande mwami mana ndasabye bivuye ku mutima binjitse mwami raba imitima yaburazi ico bari nk'umukozi wawe nsabi yaba bantu mwami ndabakunda ndabakunda nda kandi ndiko ndagerageza gusa gukora ibi kuko numvise igikorwa cawe nahanjeho akubikora rero data ndinga nkora ibyo nshobora gukora bababarira amakosa ya intege nke mwami ndabasabiye kwewe wewe umpe inkomezi kugira nshobore kuba shira kumugaragaro cyane aba bantu ububane natwe ngamwishengero rino joro itegereze kuri bano mwami bano badugije ibiganza byabo mwishengero suzuma we mwami kandi ungerageze kandi nimba hari unyeze data biduhe eze ari no shengero twese mwami tugira ijambo ryambara umubiri muri twebwe kandi si ikumenya uno munsi biduhe data ndakura gijerino hamwe nanje ubwanje na kino gisomwa hamwe na shengero kandi mwi kubwagakiza bwubwe izina rya Yesu Kristo biduhe mwami inkomezi z'Imana zitse kuri twebwe hanyuma zitusige hose kuva kumwungere gushika ku cunguru shengero n'umuntu wese ari ngamwe mugera aze ayifatiye kiganza ciwe ku mutima wiwe hanyuma afata isezerano ryose ry'Imana hanyuma riduhe ryawe ndabisabye mu izina rya Yesu Kristo kandi mu gihe tucunamitse imitwe yacu ndashobora ndashaka ku umupfutsi inanga namba bishaka atuvugiritse umudiho kuri iyi ndirimbo ndashobora kumva umukiza wanje ahamagara nzomukurikira hazondongorera nzomukurikira hazondongorera umukiza wanje arahamagara ninde ijambo ndashobora kumva umukiza wanje ahamagara ndashobora kumva umukiza wanje rero nimwanka ibyizegwa byanyu n'ibindi fata umusaraba wawe udafata umusaraba wawe iwangwa nkurikira ijambo ntabereye kuba umwigishwa wanje ahazondongorera dusubire muri bibiliya ahazondongorera nzokurikira ahazondongorera nzokurikira ahazondongorera nzokurikira nzo namba hari ikidengeri mu izina ryiwe namba re kuri arutari kugira ngo niyambure gutegwa isoni kwanje gushika ku iherezo wewe biciye mu rubanza nibyo rero ubu nzo muri mu ruhe ruhande muri bona muri bibiliya icirore cy'Imana namba ndi gucirwa urubanza ubu n'ijambo nzojana nzojana n'ijambo uko vyogenda kose nzoca mu rubanza rw'Imana namba ntegerezwa gufata kimwe muri ibi byo bibangirira uwizera ku ijambo ryeza hamwe nawe hamwe nawe ahantu hose kuko aho andongorera nzo rero muvyiyumvira ko mutekereje ubu aha azondongorera.